mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukwandukizwa n'uwundi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 13 kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 62 muri Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakoze mwene data Neville umwami aguhezagire mwiriwe bagenzi nziza cyane gusubira kuba ngaha muri iri joro ku rusengero gusubira kuvuga ku mwami n'umukiza wacu twese dukunda rwose atankeka cyane ntitwari kuba twicaye ngaha muri iyi nyubako ishushe turundanye gutya aha muri iri joro iyo tutaba tumukunda kuko iyo niyo ntumbero yacu mu kuba ngaha no kugira ngo tumwereke ko tumukunda kandi iyo twiyumviriye igihe ciwe cegereje turushinzaho kurindirana igishika mu gihe tubona ibimenyetso biza byo kuza kwiwe turifuza rwose ico gihaho tuzomubona. Kuva ku munsi w'inyinga ndi ngaha haheze indwi hariho benshi bamaze kuja kubonana nawe umwe yari muka Ford muka Levi Ford yari afise imyaka 80 umugore w'agaciro umugabo wiwe yarapfuye haheze igihe gito n'igicocoro c'indwano ya Amerika na Espanye kandi mu nkuru y'ubuzima bwanje naravuze izina ry'umuhungu wiwe n'umwe yari kumpebera wa umwambaro murabizi nyuma yuko yawambaye cyane urya umwambaro wa nibaza ko yari umwambaro wari umwambaro w'umuhungu w'umuskuti kandi ya igihe naja kuwutora hari hasigaye ukuguru kumwe kandi iyo dashobora kuba ari ngaha muri iri joro wa muhungu nyine kandi nari ku maziko ya nyina uwundi munsi hanyuma yasabye ati Billy ndifuza ko wavuge ikintu cemeza ko mawe azosubira kuzuka kandi umwami yampaye ubutumwa bwerekana neza na neza ibyo nyene aho Bibiliya ibyaremwe byose ibintu byose Imana yaremye bivuga yuko azosubira kazuka none icyo gihe ninde azobivuguruza murabona Imana yarabivuze ibyemeza mu byaremwe byayo ibyemeza ijambo ryayo ibyemeza kubw'ubuzima bwe n'ibindi byose ategerezwa kuzuka nta nakundi nta na kimwe ijuru n'isi byoshobora gutsindwa ariko ibyo ntibizotsindwa ategerezwa kuzuka. Hanyuma hirya yeje umuntu ajejwe imyitegero y'imyitegero yigeze kuba ari kumwe nanjye umushinga ntahe Baxter benshi muri mwebwe muramwibuka yaravugiye neza kuri ya rutari umugore wiwe yapfuye giturumbuka yishwe n'umutima none yaracitse intege rwose kandi ariciwe ndizera ko muzokwibuka mwene data Baxter mu masengesho yanyu nimwasenga kuko n'umwe muri bene data bacu kandi aba Vancouver muri British Columbia kandi ntiyarakiri kumwe nanje haraheze imyaka kandi numvise ngo umugore wiwe yoba yaragize uruhagarara cyangwa ikintu hanyuma giturumbuka afatwa n'umutima baragiye ntidushobora kumenya neza igihe tuzohamagarwa kandi rero niya hamagara dutegerezwa kuba twiteguye niyo mpamvu turi ngaha muri iri joro. Nari mu cyumba hariya nako mu biro ndiko ndavugana n'umushinga ntahe More yari yabinyemeje nariko ndagerageza guhunga umunsi mukuru w'amashimwe nashaka kugira igikorane ngaha ku munsi mukuru w'amashimwe hanyuma nkabandanye chef report mu by'ukuri nari kubishobora bingoye rwose hanyuma amaherezo avuga ati basha ukaba ufise ibikorane bitatu ubu hanyuma uzokwigisha kubimatanishije shasharangwaho rero buwotwa urya munsi umwe wo kuri biri kose rero amaherezo twagira tumuhe umunsi wa gatanu wa gatandatu n'umunsi w'inga kandi rero ubu namwemereye kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuyinkandi rera azoba kandi azoba Pentecoti zobi kwije imyaka 50 muri Louisiana ku munsi mukuru w'amashimwe yamanutse haraze imyaka 50 Louisiana ubeco mu gatondo tuzosa n'abahimiriza bo bose batazogira miga yo ku munsi w'inga bajamwe ndabona mwene data wacu w'agaciro Don Leader nga kandi ndazi ko afise amiga yo ku munsi w'inga mu gitondo kandi kumbure hari abandi bakozi b'Imana ngaha bava mu micungararo bafise amaha miga yo kumusi w'inga rero turashaka ko muja mu miga yo kuyinga wanyu bwite asangwa mu yafisa ariko asangwa mutafisa miga yo kuyinga mukaba mwifuza gufatanya natwe ndashaka kuvuga mu gitondo hanyuma ndabishyire ku rubaho maze igihe kugihagarara cyuzuye cy'umuntu atunganye hanyuma ndabicape ku rubaho maze nerekane icyo Imana isaba hamwe n'ukuntu dushika kugihagarara gitunganye cy'umuntu atunganye imbere y'Imana hanyuma cyo mwijoro mwami bikonze nshaka kuvuga ku byerekeye umurongozi wanje rera sangwa bamwe muri mwebwe bava hanze y'igisagara kandi dushaka kugerageza gutangura ibi bikorane hakare asangwa sindavugana n'umwungera ariko nifuza ko mwotangura miga yo ku munsi w'inga kare cyane mu gitondo hanyuma igikorane cyo mwijoro nkumbwe asangwa bishoboka kizotangura isaha 6:30 cyangwa nk'ibyo kandi ibyo bizoha abantu akaryo rera sangwa bashaka ku ahaguma twashobora kusohoka nkumbure nk'isaha 2:30 hanyuma rero bamwe muri bo nahuye n'umupfaso n'uno munsi atwara hafi amasaha 3 cyangwa 4 yavuze ati hamwe twashobosohoka isaha 2 cyangwa isaha 2:30 yoshika muhira hafi isaha 8 cyangwa 9 z'ijoro umunsi ukurikira umugabo wiwe aja ku kazi rero n'ubundi ntacyo tuzoba turiko turakora uvyereke rero muze tuze gusenga kare muri iri joro kandi ntidufise murabizi singombwa ngo tugire urutonde kuri iby'Imana nta rutonde igira murabizi Bibiliya rero turizera ko mwese muza ngaha hamwe nabaza kubishobora bose ubasangwa mufise ibikorane byanyu bwite mwibuke iri ni shengero mpuza madina ho abantu baza kandi kenshi amakoraniro yacagwizwe n'abantu bava hanze y'igisagara rero hakaba hari umuntu atari wino ngaha ndashaka kubereka ikintu kimwe kandi niho biza kuri ya rutari none simbona abantu 10 no banzi ni bangahe ngaha bava hanze y'igisagara cha Jeffersonville duzi ibiganza byanyu
99%
murabona ibice 99% kwijana murabona n'abagenzi gusa ni bangahe bavanga ku birometri 150 duzi biganza ni bice 95% kwijana vyabo abava ku birometri 150 ni bangahe ngaha bava ku birometri 300 arenga duza hejuru ibiganza byanyu ibirometri 450 duzi biganza rabanga ibirometri 600 duzi biganze ndabira ibirometri 750 kano duzi biganze hera abahariya abarenga ica gatatu cishengero bava ku birometero amajanirwe na 50 murabona nabagenzi gusa baza gukoranira ngabavuye nsa kuba ndi ngaha rero turashima kuganyu kandi turi ngaha ngo tubafashe turi ngaha ngo tubakorere ibyo dushobora byose ubu nariko ndasoma hari inyuma iketeri nako muhungu wanje yampereje umuryo umupfasoni yavuze ati ntuza kuza kwiwe ubu azoba kwijinshuro 35 yizeye gusenge gw'icunshuro 35 yatwaye iyo ku birometri 100 ingendo 35 kandi rero mwibuke hafi 600 nibindi bari ku rutonde rw'abarindiriye bava ku mpande zose z'isi bagerageza kuronka imibonano murabona biguma bigorana kuntu iyo twiyumvira iyo vyo ngaha gusa si byinshi rwose twoshobora kubumviriza murabona ni ku isi yose ubwo rero turi ndiko nibaza nimba uwo mupfaso nari muri iyi nyubako muri iri joro urugendo rwa 35 umwe yanditse ikete ko azoba ari ngahe jo yaje ngahe inshuro 35 ntiyigera asengerwa ndakeka ntari muri iyi nyubako nkumbure ntiyashoboye kuza ariko ndasoma ikete giwe hari inyuma rero namwe ngerageza iyo nje ngaha hepfo ku iyo ndi muhira kuvuga ku kintu kinaka ntabe ari kuvuga gusa canke ntibi bikintu cyonezereza abantu nagerageza kuvuga ku kintu cyonezereza Imana maze kigafasha abantu murabona imfashanyo twese twoshobora ishengero ryose mwo mwegamiye idini iryo ari ryo ryose ko mwafashwa kugira ngo mugendere hafi y'Imana kurushiriza kandi niyo ntumbero yacu mu kuba nga kugendera hafi y'Imana kurushita kandi iyo tubonye ukuntu uno munsi nk'uko igihe cyihuta ninge nikuza ku mwami kwegereje nabwiye umugore wanje uno munsi nti hamwe ntoja mu muvyuro ahantu hanaka ndaza guhona sinshobora kubyihanganira ndahari ikintu muri jewe giturira yo niho tugiheza urutonde rw'ibikorwa kane byaje mwabantu bihumbi kandi naho hamwe woronka miliyoni zibiri cyangwa zitatu z'abantu ata mu by'uruhare ico nico twahora twita ikintu kigikorane cyo mu by'uro murabizi twese twaja muco twita igikorane cyo mu by'uro kandi turashaka mu by'uro aho nk'emwe mwamagendera hejuru y'abantu maze abantu bagakizwa hanyuma hagakorwa ibintu bihambaye kugira ngo turangure ibintu ku bw'ubwami bw'Imana kandi ubu mu bikorane by'amasengesho mu bisanzwe tuwo murashobora kubona igituma tudashobora kugira umurongo w'amasengesho ngaha murabona turarundanye rwose ntitwoshobora kubikora murabona ariko mu bisanzwe mu mirongo y'amasengesho haba hari abantu bari baza maze bagasanga umwami ariho kandi turabona ko umwami Yesu atigeze ahinduka na gatoya uko yaraye niko ari ubu kandi niko azokwamari kandi Bibiliya yavuze iti mu Baheburayo 13:8 ni wa wundi nyene juno munsi no mu bihe bidashira kandi mu makoraniro y'abantu baje hamwe ngo bamwumvirize muri irya minsi nkumbure ntibaja mu mirongo y'amasengesho ariko baragira ibyizigiro ku kwizera hanyuma umwami wacu yarahindukira mu gihe ukwizera kwabo kwamukora ko maze yarahindukira hanyuma akababwira abantu ko hari ibintu binaka bitagenda neza muri bo baba barakoze hanyuma ngo bagende maze bakire kandi canke bagende gukora ikintu bakosora ikintu canke ikintu turazi ibyerekeye wa mugore kwiriba na wa mugore yararwaye ubutinyanyo kandi yo ni benshi impumyi barutira imayo kwizera kwabo kwamukoze ko kandi muri iri joro aracari umuherezi mukuru w'ibyo twatura kandi ahambaye neza nk'uko yamye Now we got to let ourselves Rero dutegerezwa kureka ngo tube bakozi biwe we n'umuzabibu isoko ry'ubuzima twebwe turamashami yakira ubwo buzima kandi ishami rya macamwa sumuzabibu kandi ubu Kristo akorera mu ishengero ryiwe kandi rero hamwe twoshobora kwiheba ku buryo mpemu yera shobora kutuganza rwose ukwizera kwacu muri Kristo azokora bya bindi nyene kuko ni Kristo kandi asanguri mu umunyamahanga muri twebwe rero mu bisanzwe abantu ngaha mu rusengero umwungere wacu asengera abagwaye nka buri joro kandi musengerwa n'umwungere wacu mukundwa kandi w'agaciro mwene data Neville umuntu Imana yumva kandi yishura amasengesho yiwe mwene data Roman Neville kandi mwene data Don Rudere na barya bene data basengera abagwaye bene mwene data Jackson ndakeka ko ari mu micanga cungararo ngava mu ishengero rivukanye hepfo muri Howard Park kandi nk'iki gihe aho abantu buzuye hamwe wo kwizera Imana gusa icyo ukeneye cyose kandi uri munyamahanga kandi nkaba nakuzi n'usaba Imana gusa maze urabe ko uko yararejo n'uno munsi ari niko azokwama ibihe bidashira urabe ko idashobora kuvuga neza irakuzi irazi kitagenda neza muri wewe ikintu cyonyine utegerezwa gukora n'ukwizera hanyuma rero izogukoresha nk'igikoresho kinaka hanyuma nanjye ikindi Yesu yavuze ati muri Uwera Yohana 14:7 unyizera ibikorwa jewe nkora n'abazobikora aho ico ni igikoresho cyihebye rero tuzobereka ukuntu muba igikoresha h'Imana mwemu yera ishobora kubakoreramwo kandi rero murabona yari Imana yari mu nkingi y'umuriro hanyuma imama umwana wayo Kristo Yesu ubu naho mu ishengero ryayo igihe kimwe yitwa data hanyuma umwana ubu mpemu yera n'Imana yiyerekana ubwayo ku isi uburyo bwonyine yoshobora kuza mu ishengero ubwa mbere kwari ugupfira ishengero kuryeza kugira ngo ishobore kwiyerekana ubwayo iciye mu ishengero hanyuma yavuze iti muri Uwera Yohana 15 ndumuzabibu muramashami murabona kandi amashami yama icamwe umwami abahezagire ubu imbere yuko tukubyicirwa cyo muri iri joro kandi sinshaka kubagumya umwanya munini kuko ndabona abantu bahagaze umwe afata ikibanza cy'undi hanyuma rero uwundi akicara gutyo turiko turagerageza uko dushoboye kugira ngo turonke uruhusha rwo kwicarika abandi bantu hafi amajana atatu cankane ariko igisagara gisa nk'ikiturindirije kuko tudafise aho guhagarika imodoka ngo dukwiye twararonse uruhusha rwo muri Indianapolis hanyuma rero ku gisagara dutegereje bategerezwa kugira aho guhagarika imodoka hakuyiyeyo iyo twinjiye ahantu abantu bane ngaha dutegerezwa kugira ikibanza gikwiye cyo gushyira mu imodoka aho hanze kandi iki kibanza cyo guhagarika mu imiduga mu by'ukuri n'igice gisagara murabona bobo turi ishengero ryacu ngaririye mu ntambwe imwe y'ikibanza cy'igisagara kandi mu by'ukuri barabara igituma baryubatse hariya nibyo bamwe muri mwebwe abantu batoya ngahibi ntimwo bitahura ariko hahahora hari amazi kandi ndibuka nkiri umwana twahora duca hepfo twategerezwa kuzunguruka hariya mu mirima tukazunguruka amazi bubatse ibarabara neza iruhande y'amazi kandi naguti iri tongo ngaha nariko ndasenga neza na neza hahantu mwamaca ambwira ngo ndahagura haraheze imyaka hafi 30 canke imyaka 32 iraheze ndibaza hanyene igisagara kinini rwose irenga rishika hejuru y'umutwe wanje kandi naguze iri tongo amadorari 160 iri tongo ryo mu mfuruka hanyuma nubakishenge rero umwami abahezagire ndashaka hamwe twovyita igisomwa gusoma bimwe muri byo bijanye bimwe mu byo nanditse nshaka kubwira ikoraniro muri iri joro kuvyerekeye icigwa kwandukizwa n'uwundi kandi imbere yo kuvuga canke gusoma ijambo muze twunamike imitwe yacu maze tuvugane n'umwanditsi w'ijambo ubu n'imitwe yacu yunamitswe hanyuma n'imwe n'imitima yacu iciye bugufi mu cubahiro cera ndiko nibaza namba hari abari ngaha bafise umutwaro ururumba mu mitima yabo ngo muduze ibiganza byanyu gusa imbere y'imana hanyuma muvuge mu isengesho ryanyu mwami hari ibyo nkeneye vugana nanje muri iri joro nkiza mpa ibyo nkeneye mu bijanye n'amahera canke ibyo byoba ari ibyo byose aturonse ibyo dukeneye byose imana ibahezagire hafi ibice 90% vyikorane Data wacu wo mwijuru turakwegereye ubu mu gihe tuvuye muri aka gasengero kibumba tubamwo aka gato kagendera ku ruzi rw'ubuzima mu kwizera tuduga hejuru ya Mars Jupiter Venus ukwezi inyenyeri inzira yerisa n'amata hanyuma ubu dushitse kubw'ukwizera ku ntebe y'ubwami ya Data murabona yicaye hari ibiganza byiwe byatobowe hamwe n'ibirenge byiwe ubu arya amaraso nadusengere mu gihe turambitse amashikanwa yacu kuri arutari y'inza habi iruhande y'intebe y'ubwami yiwe turagushimiye ubwa mbere kubwa Yesu yatumye ibi bintu byose tugira dusabe bishoboka kuri twebwe biciye mu kwizera kwacu wewe wabonye ibiganza urazi gikubita mu mitima y'abantu ndambitse ukwizera kwanje mwami ku kimazi ya rutari y'imana ihambaye y'izahabu aho urubavu aturirirwa mbu aho umubavu turirirwa buri munsi ndasaba ko wumva kandi ukishura amasengesho yabo Data bahico imitima yabo yifuza ubu mu gihe dukoraniye mwami muri iri joro ku bw'aya makoraniro 3 turi ngaha muri iyi nyubako ishushe muri iri joro atayindi ntumbera uretse kugendera hafi yawe kumenya icyo twokora mwami icyo twokora nk'uko umuhanuzi yavuze ati abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha badugisha amababa yabo nk'inkukuma biruke ntibaruhe bagende ntibadende bukigwe mwami twigisha uko turindira duhejeje gusaba hanyuma tugire kwizera ko wumvise kandi ku gihe cawe gite kibereye uzorunga ikinyishu yacu neza ku ngazi nziza habivuye muri koridoro yo mu ijuru gushika mu bugingo bwacu neza kandi tuzoronka ibyo twasabye kuko tubyizeye niweza matwi yacu muri iri joro ngo twumve n'imitima yacu yakire kandi dusabye igikorane n'icahera dusabye ko twovuga nk'abarya bari bavuye masi bati mbega imitima yacu ko yari kwiragurugumba aho yari kwavugana natwe mu nzira kuko tubisabye mu izina ryiwe amina nifuza gusoma muri iri joro igice cy'ibyanditswe dusanga mu gitabo cya Yesaya ejo mumenye neza namba mufise igipapuro nshaka ko musoba mfise ikintu cyo kwandika kwa hejuru canke urubaho kugira ngo ncape icigwa kandi nshaka ko mubitahura namba mubishobora kuko mushobora kuvyiga mumaze gushika muhira Yesaya igice cya gatandatu nifuza gusoma imirongo mike ya muri iki gice kugira ngo ncape ibijanye nayo muri iri joro mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana vyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru impuzu yiwe y'igisaka yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yari afise amaba batandatu abiri yayatwikiriza mu maso yandi abiri yayatwikiriza ibirenge yandabiri yarayagurukisha babarira n'abasemerera bati uweru weru weru ni uhoraho nyine ingabo isi yose yuzuye icubahiro ciwe amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa no gusemerera kwabo inzu yuzura umwotsi maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hafi y'ubwoko bufise iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyine ingaro maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi afise ikara ryaka mu ntoki yo koje ikimano ku gicaniro ari inkoza ku munwa arambarira tehe ririkoze ku minwa yawe ukugabitanya kwawe ugukuweko icaha cawe kirahongewe numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatumane ninde yo tubwira maze ndavuga nti ndi hano bari jewe utuma
Then said I, here am I, send me. This
iki ni igikorwa pe iyo twiyumviriye ku icyo bihava bisigura aho tuza kwiga iri yerekwa rya Yesaya ni namye nkunda Yesaya yari umwe mu bahanuzi bakuru Yesaya yanditse Bibiliya yuzuye hari ibitabo 66 muri Bibiliya kandi Yesaya yanditse ibice 66 atangura ku itanguriro ry'ibyaremwe hagati mu gitabo azana isezerano rishasha nayo hano mu batizi hanyuma ku bice bya 66 ahereza ku nganji y'imyaka igihumbi itangurira agaca mu isezerano rishasha gucika kuvya ishiriwe Yohana uyu Yesaya yari umugabo ahambaye amaherezo yapfuye nk'umumaratiri aciriwe urwo gupfa umuntu wese yari yuzuye mpemu yera muri Bibiliya yishwe canke yatotejwe na leta umwe wese mubo mushobora kwiyumvira Mose abana b'Abaheburayo na Daniyeli na Yesaya Yesaya yabajejwemwo ibice n'umusumeno mu nyuma naho Yohana umubatiza umwe wese mu ntumwa Yesu ubwiwe bose baciriwe ubwo gupfa canke bahanywe na leta kandi turavye uko ibintu biriko biragenda hazoba izindi ntahe ziyongera kuzabo umunsi umwe namba hari igihe twari dukwiriye kuguma hamwe n'ubu ndakeka ko mwumva inama iri kwirabera i Roma kandi tutugira bariko bagira ibihe byiza hariya kandi bagiye gutangura umuvyuro azoba ari umuvyuro wo ku isi yose atankeka tugaruke kuri uyu mutwe w'ijambo ibyo tuzobibona mu bimatanishije ishasharandwi tugaruke kuri iki kigwa cyo kwandukizwa kandi Uziya yari umuhungu w'umwungere yari yararezwe kandi yakunda kuba hanze kandi yatwaye mu gihe cy'ubuvugishwa bwa Yesaya Yesaya yari yarigishijwe n'umwe mu bandi bahanuzi bakuru kandi niboko yari nibaza ko yari Zakariya uwaronkeje Yesaya ugutahura yari umuhanuzi igihe Yesaya yashika ku rubuga kandi Yesaya yari yarahamagawe kandi yari umuhanuzi abahanuzi ntibagirwa n'abantu abahanuzi bavuka ari abahanuzi rero hari ingabire y'ubuvugishwa iza mu ishengero abantu batanga ubuvugishwa ibice byinshi by'umubiri wa Kristo byoshobora kubikora bahumekewe ariko umuhanuzi ashirwa mu ishengero n'Imana yatoranirijwe ingabire y'ubuhanuzi nk'ingabire yo kuba umuhanuzi si umuvugishwa
predestinated to the gift the gift to be a prophet, not a prophesier. Now,
rero,
now we find
turabona ko uyu mugabo mutoya yagiye ku ntebe y'ubwami asangwa mushaka kwandika ibyanditswe bimwe mu ngoma ya kabiri gice cya 26 mushobora gusoma havuga ko umwami Uziya inyuma y'urupfu rwa se Amaziya amaze gupfa akaba yari umugabo w'umugororotsi yari yarapfuye ku mwami maze yicwa n'abantu biwe Uziya yafashwe nako Uziya yafashwe yafashe ikibanza ciwe nk'umwami hanyuma ya yicarikwa ku ntebe y'ubwami maze azigwa asigwa amavuta ku myaka 16 akiri umwana ariko yari ku murongo wo kuba umwami naho yari akiri muto kandi yakoze neza Bibiliya itubwira ko yari afise se yubaha Imana na nyina yubaha Imana kandi nta kuntu yari kuba ukundi hamwe n'uko atari kuba umwana yubaha Imana kuko ibyo nibyo yamabona imbere y'iwe igihe cyose murazi ico niyumviye umuntu wese arafise iciyumviro ciwe ariko umwe mu bahambaye kandi ku bwanje umukuru w'igihugu ahambaye kuruta abandi twizegeze kugira muri iki gihugu yari Abraham Lincoln rero si ukubera yari mu mugambwe w'abarepublikani ariko nuko yari uwo yari we umuntu yubaha Imana kandi yari yararetswe kandi ya ngo akorere Imana kandi yavuze ati namba hari ikintu na kimwe notangira amashimwe yavuze ati icyanyandukije ni mawe yubaha Imana yanyigishije gusenga no kumenya Yesu nk'umukiza wanje yo umuryango wawe nico icukuri urerera umwana wawe mu kibano kinaka abafise amahirwe 98% kugenda neza kuruta umurereye mu nzira itariyo rera umwana mu nzira ikwiye azorinda asaza atarayivamwo mugira indero nziza mwigisha abana banyu gukora ibyiza kuba imvuga kuri kuba umuntu w'umwizigirwa kandi adahengama niyo bari ku ishure rero kenshi abana bakunda kurabira ku bandi kandi bakagerageza kwicira inzira ngo baje imbere ku ishuri ariko murazi nibaza yuko hamwe wovyironkera ubwawe ico gihe n'ikintu ushobora kwishimira amanota meza ku rupapuro rw'amanota amurazi namba hari ikibazo muzokora umunsi ukurikira aho kuyerera ijoro ryose hanyuma mukabyuka igitondo gikurakira maze mukiyumvira muti rero ndicara iruhande ya naka arazo ubwenge kandi azo ndashobora kumurabirako hamwe gusamwo imbere yuko so asengera indya zo mu gitondo hamwe gusamwo vuga muti data unyibuke uno munsi ndafise ikibazo mu cigwa citwa shimi canke ivyo vyoba ari ivyo vyose rero wewe iyo usenga se w'abana avuga uti mana heza gira Yohana Mariya mu kibazo cabo uno munsi ndababwire bizohinduka mwibuke dushobora kuronka ibyo dushaka ni tubisaba mu kwizera twizeye Yesu yavuze ati byose birashobokera uwizera ntimufise kuko mudasaba kandi ntimusaba kuko mutizeye yavuze ati musabe byinshi kugira ngo umunezero wanyu wuzuzwe ndakunda ibyo inyigisho yacu y'ukuri ivuga byiza kore byiza iyumvire byiza igihe cyose wame wiyumvira ibyiza ndafise icigwa gitoya kora neza icyo nicyo usabwa gukora ku mana iyumvire neza icyo nicyo usabwa gukora ku bwawe kandi utegerezwa guheza neza ntushobora kuba uri kurasha mu buseruko no mu burengero mu mwanya umwe nk'uko udashobora kuba uri kurigenza neza hanyuma nabi mu mwanya umwe naho wowe uri kuriyumvira uko uri kuraja mu zindi nzira namba utari kuragenda utumbereye mu burengero nturi kuraja mu buseruko namba uri kuraja mu burengero rero uyu mwami akiri muto yari yarandukijwe na sigihe yari umusore kandi yigishije Isirayeli amabwirizwa y'Imana. Hanyuma rero ubwo nyine arahindura mu gihe kiwe cya nyuma, maze yigisha ibinyuranye n'Imana kandi ihanga ryiwe bwite yishwe n'ihanga ryiwe bwite. Byasa naho cyobaye icigwa gihambaye kuri Uziya kuri ibe, ariko tubona yuko igihe Uziya yaja ku ntebe y'ubwami yuko yatanguye neza uko se yakoze kugarukana ibintu by'Imana, kugarukana Isirayeli, gusenga Imana yihaye inkomezi. Kandi ndashaka kwama nkenguruka akubwiwe mu minsi y'ubuto bwiwe, kuko ntiyigeze akina politike naho yari naho politike yoshobora kuba yaramurwanya, ariko naho biri uko yagumye neza ku murongo w'Imana kandi byanegereje uyu muhanuzi mutoya rero gushikaho ari intwari yari icyitegererezo kuri Yesaya umuhanuzi. Kandi Yesaya yagiye kubana nawe mu nzu y'ibwami ku kirimba cy'umwami, yaramwinjije. Yarakunda Yesaya, Yesaya nawe yari akiri mutoya kandi ya barabagenzi hamwe, kandi ukuntu urya mwami hamwe yosohotse hariya, kandi bamwe mu bantu b'abanyepolitike bakwinjije neza bakavuga bati dutegerezwa gukora iki na kiriya. Umwami Uziya yarondera ubwa mbere ubwami, mwami mbega n'ubugombe bwawe ko tubikora uku na kuriya, Mana duhe umuperezida nkurya. Si ibyo gusa ariko duhe abavugabutumwa murondere ubwa mbere ubwami bw'Imana no kugororoka kwa ibindi byose muzobyongegwa.
First, the kingdom of God and His righteousness and all other things will be added. This much
uku gutegerezwa kuba kwarabaye ukwandukiza guhambaye, kuko Yesaya yaramukunda, kuko yabonye yuko yari umuntu ahambaye kandi yagumye ashikamye kandi akomeye ku bw'Imana. Kandi murazi umwanya wose mu gihe tubayemwo mu bintu dukora, mwibuke abantu ntibaraba gusa umwungere uburyo abayeho, baraba nabo mu ishengero basanzwe nabo. Yo, ukuntu ari bibi cyane iyo twiyumviriye ishengero. Rimwe na rimwe iyo umwungera ari uw'idini rinaka cyangwa umuryango hamwe, hanyuma iri dini rikamurungika ku ishengero rinaka, kandi rimwe na rimwe ibiganza by'umwungere biraboshwe n'iryo dini, kandi uwo muntu ashaka gukorera umwami yiyumviriye yigishijwe ku buryo bwonyine ashobora kubikora no gukorera idini ryiwe. Rero niya haguruka amaze akigisha iby'ijambo rivuga ishengero ryomwirukana. Hanyuma rero aratinya ko atoronka amahirwe rero yo kuvuga ubutumwa bwiza. Yo, icyo dukeneye kuri arutari z'uno munsi n'abantu nka kurya Uziya yari ameze, hatarabwe uko ishengero ritunganijwe cyangwa ikindi kintu uko gitunganijwe. N'ubugombe bw'Imana kuva ku ntango gushika ku mpera, yararindira gushika haronka uko nikuhora hagize, hanyuma yarabikoze. Uwo muhanuzi muto uyu musore bashaka kugumya imyaka mu rusengero hamwe nawe bapfukama hamwe na maze bagasenga atankeka kandi bagasaba ubugombe guhoraho, kandi rero babugereranya n'ibyagezwe byo muri Bibiliya. Rero bibaye byiza Uziya yarabyemera, iyo byaba atari byiza yacira ku iteka ibyo bikorwa. Wewe Man tuhe benshi kunkurya, kandi ibyo byaranezereza Yesaya kuko yari yavutse ari umuhanuzi. Rero Uziya yacitse intwari kuri Yesaya, murabona, kubera kuba mu ruhande rw'Imana yacitse intwari mu maso y'uwo mugororotsi, murabona. Ariko ikintu dushaka gukora nuko ubuzima bwacu bwo tuma bwo agaciro kumana umuntu kanaka, ariko aratwitegereza. Naratonganije umuntu umwe wa munsi mu kibano kimwe, bari bafise ishengero ry'idini rihambaye ryari rifise umunsi mukuru uhambaye w'intambo za rock and roll hariya, kandi baratambye gushika nk'isaha indwi z'ubuca, kandi bariko barafyina n'umuntu aza muri uru rusengero, kandi bavuga ko bari abera bivurunga bari baje ngaha kuko batagira idini. Yo, ivyo vyampaye amahirwe. Urashobora kwibaza hafi ibyabaye, ariko ubwaka kabiri ubwo abo bantu atagukekeranya yuko urya mufaso ni muto yabivuze iyaba yarazi gusa ukuru kwariko
If she only knew what was truth.
Nari mu misozi haraheza mayinga makeyi kandi nari konda garuka igihe nari kondaza muhira twaragarutse umuryango wa nanje kuruhuka gatoya aho tugiye kuja ubugira kandi umwami abishatse mu ndwiza hanyuma rero inyuma hariya Ijoro rimwe nareretswe kandi yari umugore w'igikundiro mwiza sana hakiri mutoya yiruka yari afise ikiganza ciwe hafi kandi yari ariko aricwa n'umutima wamufashe bukumbi umugore mwiza aragwa acarapfa hanyuma umumarayika w'Uhoraho yavuze ati rero igihe uzumva ibi wibuke bagiye kuzovuga ko yiyahuye ariko yishwe n'umutima wamufashe bukumbi ni hafi isaha icumi rero uvuge gusa isaha cumi hanyuma rero aragenda kandi sinikanguye umuryango muri ugo ruhongore rutoya rw'inka canke aho abungere babaho twahurira kugira ngo twegeranye umukuku w'inka narabaretse gusa barasinzira gushika mu gitondo hanyuma rero ku munsi ukurikira narabivuze kandi yavuze nti umugore akiri mutumwe w'akaranga cyane agiye kwicwa n'umutima wamufashe bukumbi hanyuma kwibarabara haheze iminsi ibiri byari ku mutsamirizi yuko yari umuntu uwo mukobwa sinshobora kwibuka izina ryiwe morowe Mufaso ni morowe niyumvira yuko iryo ryari izina ryiwe ry'ubuhizi cyangwa icyo aricyo cyose izina ryiwe ryari ikindi kintu rero yari yapfuye kandi bavuze ko yiyahuye rero naho babivuga kangahe nta tandukaniro ryo haba bagiye kuguma bavuga ko yiyahuye ariko uwo mwana ntiyabikoze yishwe n'umutima wamufashe bukumbi kandi mu biravye yari afise ikiganza ciwe yagerageza gushikira telefone mu kiganza ciwe yafashwe n'umutima bukumbi bavuze ko ibinini bisinziriza byari hariya yari yabifashe mu kiringo cy'ukwezi murabona canke kurenga yabikura muri iribya cupa yishwe n'umutima wamufashe bukumbi kandi yapfuye nk'amasegonda ne canke atanu imbere y'isaha icumi neza na neza kandi nasomye mu nkuru y'ubuzima bwiwe mu kinyamakuru ukuntu yo yari umwana w'ikivyagwa kandi n'ukuntu yari yarogegeje ibyombo byinshi kandi nyina yari mu kigo cy'abarwaye mu mutwe kandi yarabihahamiye mu yari umugore ateye neza gusumba abandi bose ndibaza mu isi ariko yari yarifuje ikintu amafaranga atoshobora kugura nari yumviriye ntiyo ndifuza kuba nari ushobora kumushikira ndazi icyo yari akeneye ngibyo nkumbura abagwanyi b'amashengero rurangiranwa meza kuruta yandi Hollywood rurangiranwa ahari na hashisha cha DJ bose birenze ariko babonye abo bantu yoshobora kubona ko batari babayeho ubuzima butandukanye n'ibyo yakora bisaba ukwandukizanya bisaba ubushobozi bwo kuza kwa Kristo hagati mu bantu ku buryo babona ko Kristo atari igishushanyo kimanitse ku nyubako ariko ari umuntu muzima mu ishusho ya mpemu yera mamu bagabo n'abagore azana amahoro n'ibyishimo n'umunezero yoyo iyoba narashoboye gusa gushikira urya mupfaso ni akiri muto imbere y'uko ava mu isi rero kwandukizanya turabona yuko ubuzima bwawuziya bwagize ingaruka kuri uyu muhanuzi kandi gushika urya uziya bambe ya yubatse impome kandi arikomeza ubwiwe kandi agarura amatongo n'ubutunzi bwabo abyatsa abafilisitiya n'ibindi gushikaho ubwamamare bwiwe bugera muri Egiputa kandi ndababwire ku ngoma zose z'abami nta n'imwe muri zuretse Salomo zakwiriye kwizniza Uziya kuki kuko yatanze akarorero yagumanye n'Imana uko ariko kose ihanga ryiwe ryiyumvira uko ari we wese wundi yiyumvira uko abanyapolitike bose bagerageza kumwosha yagumanye neza n'Imana kandi Imana yaramuhezagiye yari imfashanyo ihambaye kuri uyo muhanuzi akiri mutoya mbega ukuntu Imana ihezagira umuntu azoba umunyakuri ngo ijambo ry'Imana rero yoshobora kuba atari rurangiranwa ariko azohezagirwa kandi rero abantu bategerezwa kugira ihitamwo namba ushaka kwigenza nk'abandi bantu canke namba ushaka guhezagirwa n'Imana ariko uhindukije ibyifuzo byawe byose ku Mana kandi uzohezagirwa n'Imana rero utegerezwa guhitamwo uyu munsi ukorera nk'uko umuhanuzi yavuze iminsi yose mwibuke umuremyi wanyu bwa mbere na mbere iminsi yose rero ariko Igihe uyu mwami yageze ahantu abankubu ntahambaye kandi yandukiza Yesaya n'abagororotsi atankeka bo mu bwami bwiwe yageze ahantu yumva yiyemeye kandi aho niho ukorera ikosa ryawe aho niho abantu benshi b'abagororotsi bakorwa n'isoni aho niho abantu benshi bananirirwa n'ukubera batangura kwiyemera utangura kwiyumvira yuko wambaye igihe kirekire nawe wabanye igihe kirekire na Kristo yuko icyo yozana imbere yawe cyose uzogira ihitamushe ubishaka cyangwa utabishaka utegerezwa kubandanya gukorera Imana nacyo bitwaye icyo wari uri cyose kera waharaheze imyaka icumi n'icuri ubu gifise ikimazi umwami yageze ahantu yuko yiyumvira muri we yuko ari hejuru ubwishimwe bwinjiye mu mutima wiwe kandi ibyo ni byo bidushikira namba mwihangane y'imvugo ibyo ni byo bishika mu mashengero yacu mu gihugu hose hariho abantu beza hariya bamwe muri beza gusumba abandi mu isi bajya ku ishengero niyumvira yuko beza gusumba abandi mu isi bajya ku ishengero ariko ibintu bimeze gukora ku idini kwararwiriye ibyo ni byo byashikiye aba metodiste ibyo ni byo byashikiye aba batiste ibyo ni byo byashikiye aba nazareye aba pilgrini holiness aba pentekoti baridugije intagondwa barikunda bafise ubwibone ku buryo udashobora kubabwira ikintu na kimwe imana ntishobora kuronka uburyo yinjira mu mitima yabo ni ukubera bacitse rwose abazi byose ku buryo ata muntu n'umwe ashobora kubabwira ikintu na kimwe kandi nk'uko bishimikije ku byiyumviro byabo hamwe na bene data bishimikije zinemera zabo ubwabo kandi iyo babikoze basiga imana inyuma ibyo ni byo bishika kubigisha iyo bikunda cyane ku buryo badakeneye imfashanyo n'imwe ipfuye ku mana niho rero ntashaka ko hagira uwumbesha nibyo ego iyo uretse imana inyuma y'ikintu icyo ari cyo cyose wewe ndashaka ko undekera inyuma nanje urabona kuko utegerezwa kwama wibuka imana ubwa mbere yishyize hejuru benshi cyane uno munsi mufata umuryango w'abantu bagiye gutangura kujya mu ishengero hanyuma imana igakiza indwara uwo muryango mutoya izobahezagira kandi ibahe impemu yera mu buzima bwabo abana batoya bazosenga bakikuje imeza bazosenga imbere y'uko bajya kuryama nyina na se bazofata ibiganza maze basenge kandi uko niko bazobandanya gutyo bazoguma ari umuryango ikintu cya mbere mwumenya nta kintu na kimwe bari bafite imodoka ishaje nkumbure bagenderamo cyangwa nkumbure bagenda n'amaguru amaherezo barazoronka imodoka nziza inzu nziza kuruta kandi ikintu cya mbere mwumenya rero bashaka gushika kucoba isi yita abantu bo mu rwego rwo hejuru kugira ngo bifatanye nabo bimukira mu kibano gitandukanye kandi hariya babona ko batanguye koshwa no kwandukizwa kubi utegerezwa iminsi yose kugumaho ubwami bw'imana buri naho ubwiza bw'imana busukwa umaho ushobora kugaburirwa muri mpemu ijoro n'umurango rero ikintu cya mbere womenya ugutandukana kuraza mu nzu n'iby'isi maze bigatangura kongerekana uziya yakoze ibyo yari zishyize hejuru agira ubwibone bwinshi kandi rero turabona icyo yagerageje gukora rero yarahenzwe igihe yishyira hejuru mu mutima wiwe turabwirwa muri bibiliya mu ngoma igice cya 2:6 turabona ingoma ya 2:6 turabona yuko yinjiye mu rusengero guhora hafize icyotero mu kiganza cyiwe ngo yosereze imibavu umwami kandi amaze kubikora umuherezi wo mu rusengero ari kumwe n'abandi baherezi 80 baramukurikiye maze bamubwira bati ntukore ibyo uri mu makosa nturi umuherezi uri umwami nturi umuherezi kandi yararatse maze arahaguruka hanyuma byuri imyabyi kandi yadometse icyotero kugira ngo aje ahariho hose maze imana imusuka ko ibibembe hariya nyine mu gihe yari ahagaze hariya muri iryo shavu ryiwe kandi yapfuye ari umunyamibembe bategerejwe kumwirukana mu rusengero aho niho dushaka icigubu Nambu y'umuntu w'Imana yahetsagiye mu gikorwa ciwe ariko ntiyahagijwe n'ibyo yashaka gufata ikibanza cy'uwundi muntu ntushobora kuba ikintu na kimwe umukenguza amateka ipshaw muramwibuka umwe yari amugaye abimaranye imyaka 68 hanyuma gakira mu gikorane hariya murabizi yari umukenguza amateka muri leta zunze ubumwe yavuze ati ntushobora kuba ikintu na kimwe utari rero ibyo ni ukuri utegerezwa kuguma mu muhamagaro wawe aho Imana yaguhamagariye rero igihe cyose yagumye umwami kandi yabaye umuheza giro ku bantu ari umwami ariko igihe yiyumvira ko yari umuherezi rero yiyumviriye kuko Imana yamuhezagiye ko yoshobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose yashaka kuba ariko yari umuheza giro ku bantu nk'umwami ariko atari umuheza giro yacitse umuvumo kuri abo mu gihe yagerageza gufata ikibanza cy'ubuherezi kandi turafise byinshi nk'ibyo abantu bafise bashaka bose bashaka gufata umupira murabona iyo uri kurakina urukino rw'umupira nk'uko ari igihe cy'umupira w'amaguru ikintu dushaka gukora si uko bose bagerageza gukura umupira ku muntu awufise agerageza kurinda uwo muntu kumukingira kumureka ngo ahite turiko turagerageza kwinjiza igitsindo murabona ariko murashobora kwibaza umugwi utagize imyimenyerezo ku buryo babona umuntu umuntu waba afise umupira yiruka aja mu izamu hanyuma rero aho kugerageza kwirukana umwanzi ngo amuve ko umugwi munaka kureka umuntu wanyu yafashe umupira wirukankane umuntu wese agerageza gukura umupira mu kiganza ciwe yemwe mutegerezwa gutsindwa kandi muri iki gihe dufise ikintu kimwe iyo tubonye Imana ije ku rubuga kandi igiye guhezagira ikintu kinaka tugumiza abansi bose kure yacu mureke dukoresha ububasha bwacu nk'abasatirizi atarabirukana abasatirizi bakingira wirukana wiruka tumureka ashikane umupira kuko atakimurwanya icyo ategerezwa gukora cyonyine ni ukuguma yiruka gusa kandi twotegerejwe kuba abasatirizi mvuga ubutumwa ku isi yose murabitse kubw'abagwiza tunga b'abakristo ntunganya amashami nta gihe kirekire giheze igihe ndibaza hari ikingi stone muri Jamaica aho bari bafise Castro n'abandi bose hariya muri iki gikorane canke twari twagiye yiwe uko niko byari bimeze kandi barurangiranwa bo muri iryo zinga bose bari hariya kandi abo bavugwiza tunga bariko baragerageza kuvuga ubutumwa bwiza yari mu kibanza kitari rwiwe twebwe abavuga butumwa dufise igihe gikwiye kugira ngo tubugumize ku rugero kandi bakoresha ingufu nkeya zose bashobora kubona hamwe n'ubuhinga butoye muri ubu buryo no muri buriya buryo maze bakaguma bashidikanya cyane ntuzi icyo wokora ikenshi mu ishengero ritoya rishobora kugira umubyuru ubandanye umuntu kandi akazoshaka kuva ngaha maze arongora igikora ndetse gusengera abagwayi hanyuma rero aronke ikiyumviro gitandukanye n'icyo mu by'ukuri bibiliya ivuga ariko acizeye muri ubu buryo ibyo aribyo byose kandi azotangura kwanduza maze akwegera abandi kure yacu ikintu cyo gukora ni ugukingira ubu butumwa ubwo buriko burabandanya gumana neza nabwo kandi wigize inyuma ikintu cyose gitandukanye nabwo namba ushaka dushaka ko umunsi umwe tuzotsinda ni byiza kandi navuze nti bene data hari ikintu kimwe kitagenda neza mwebwe muri abagwiza tunga ubwa mbere ntimutahura intumbero y'igikorwa cy'Imana kuko igikorwa cy'Imana ni ingabire y'umuhamagaro w'Imana Imana yashize mu ishengero ubwa mbere intumwa abavugishwa bigisha abavuga butumwa n'abungere Imana yabashize hariya kugira ngo itunganye ishengero abagwiza tunga boshinga intaha abagore abakenyezi bo mu nzu ntaco bitwaye namba uri umukozi wo mu nzu y'umuntu kanaka shinga intahe kuri kintu cyo ushoboye kubwubwa ariko ntuzokwigere na rimwe winjizamo ibyiyumviro byawe vuga gusa icyo ubutumwa buvuga hanyuma ugumubandanya murabona kandi rero nkumbura ufise ingufu zinaka ariko ntugerageze kuvuga ubutumwa bugushika Imana urabizi guhamagariye kumana gusa n'ibyo nyine igishinga ntaye cyane kuko nutabikora uzoja mu mugwi utariwo kandi rero uzokonona byose nibyo kandi ntibizonezereza Imana na gatoya Ibi biranetse birabyemeza ngahe igihe uyu mwami rero igihe yakarirwa kandi akabyiga ukuri n'umuherezi wo muri irya myubako kandi akagerageza kumubwira ko ari mu makosa y'uko Imana yamuhamagaye ivyo yamuhamagariye ivyo abamuka kuri Aroni gusa kandi bashikanirwa ico gikorwa gusa ico nico conyene bategerezwa gukora bari bashikanywe kubw'ivyo kandi umwami ko yabagororotse kose canke kangahe Imana yaba yamuhezagiye nta burenganzira yafise bwo kotsa imibavu yari yafashe ikibanza c'umuherezi kandi ntiyategerezwa kubikora kandi igihe yakarirwa yararatse yapfuye umwavyi yapfuye umwavyi kandi aho nyene igihe yapfura umwavyi imibembe yakarakaye mu maso hiwe yuzuye imibembe ubwanyi bwo nyene atahazi icotezo yiruka hanze y'iyo nyubako murabona kugerageza kwigana ubundi muntu ntutegerezwa kubikora muri uku kuraba kwiwe yagize nabi kandi yarakubiswe yo atankeka cyari kigwa kuri uyu muhanuzi akiri mutoye kubona rero uko umugabo yari yahambaye kose yategerezwa kuguma ku muhamagaro wiwe ndazi yuko ibi biriko birafatwa kwibande kandi ndazi yuko bizoja mu isi yose mu mashamba no mu bahotanto n'ibindi bintu byose ubu butumwa ngaha muri rijoro buzohindurwa mu zindi ndimi kandi mvutse ibi n'umutima wanje wose byoshoboka gute abantu benshi bavuga bati kubera iki utiyunga n'idini ryaryo ryose kukutaza mu apanekote kubera iki utiyunga n'uyu mugwi kubera iki utokwitandukanya n'ibyo bintu bitoya mbega noshobora kubikora gute ntegerezwa kugumana n'uburya butumwa igihe umumarayika w'Uhoraho yagaragara hariya kuruzi muri urya muco hariya nk'uko mubona kandi igihe wemejwe na leta n'ahandi hose hamwe n'ubumenyi ubushakashatsi bw'ubumenyi yuko ari ukuri kandi yarambwiye ngo ngumane n'iri jambo none noriguza nazanemera gute namba aba bagabo bari hariya gukora ibyo bareke babikora ariko duhamagarirwa kwigisha ijambo ntugire imyumvikano hagarara ku ijambo rero urabona impamvu yuko ari ikintu caga ca mutwe kugerageza kugira imyumvikano no gukora ikindi kintu canke kugerageza kwishira hejuru muri wewe kandi uvuga uti yo noshobora gukora ikimaze nkaronka amahera menshi kuruta ndashobora gukora iki kandi bene data bose bazobyemeranya nanje ndashobora kugira imyumvikano kuri iri jambo kandi yo 99% y'abakozi b'Imana babo bazohindukira bavuge bati ibyo ni byiza ibyo ni byiza ndabizi rero benshi muri bo barahamagara ibyo ni biki imikate n'amafi babona abantu bakize indwara n'ukurobanura impwemu n'ubushobozi bw'Imana n'ibindi bugaragaye bakuja hariya mu bikorane no kuzana abantu mu amashengero yabo n'ibindi ariko iyo ageze kumvikana ku ijambo bazobica kure murabona ntimushobora gukora ibyo mugumane n'ijambo rero iki cyari kigwa kuri uyu muhanuzi akiri mutoye yuko icyo yagerageza kuba cyose ategerezwa kuguma mu muhamagaro wiwe yo mana we yarize hariya hariya urutonde rw'inama rw'abagabo urutonde rw'inama ku bagabo ni kuguma ku kibanza cyawe urutonde rw'inama ku bagore kuguma mu kibanza cyawe nabo ntushobora gufata ikibanza cy'umugabo bariko baragerageza kubikora ariko ntubikore bagabo ntimufate ikibanza cy'abagore ntimwambare nk'abagore kandi bagore ntimwambare nk'abagabo bibiri ivuga ko ari bibi gukora ibyo bibiri ivuga iti umugore yambara impuzu z'umugabo n'igisesemo imbere y'Imana ubuyobe murabona ari kubu ushobora kubatandukanya bigoranye murabona ari kubu uzokora gutatari ugusemerera ubigwanya murabona yemwe rero mu gihe ukoze ibyo narabonye iri tegeko ry'umucamanza muri iyi ndwi ngaha muri Indiana Begi Peterson haraciye imyaka iri munsi ya 15 umuryango ngaha muri Port Fulton niyumvira yuko bamwe muri uwo muryango bicaye ngaha muri iri joro ngaha muri Port Fulton barungitse umwana w'umukobwa mutoye muhira bamwirukanye ku ishuri kubera kwambara ibutura ku ishuri kandi ku iri yinga bariko baragerageza gukurikirana no kwirukana ku ishuri kandi barabikoze umwana w'umukobwa mutoye yanse kwambara ibutura ku ishuri mbega habaye iki mu gihugu cacu nahora niyumvira ko cari igihugu cy'umwitegembyo nahora niyumvira yuko twari dufise uburenganzira gusenga mu mwitegembyo uyu se w'umwana yarahagaze maze avuga ati binyuranye no kwizera kwacu ku bana bacu kwambara amabutura abakobwa bacu batoye b'imyaka 16 17 bakwambara amabutura binyuranye n'ibyo twizeye kandi baravyiyamirije maze barirukana umwana ku ishuri ndatahura yuko ngo abantu bose batazo kwemera kuza muri kuri amasezerano mpuza makungu yugufatanya bariko baragerageza gutegura ngo bashire bahuza amadini yose hamwe ihuriro rya madini yuko abo bose batso kwinjira kandi ngo bunge ubumwe naryo abazi bazobahebera intara ntoya bagiye kuzobarungika muri Alaska byiza mwo kwitegurira ibihe bikanye byinshi kuko bisa n'ibiriko biraza kubyivyo mbega amahano umugenzi wanje wa kuva kera Jim Paul umuhungu wiwe ahagaze ngaha rizo nari nifuje kose yoza gusa gukora ibyo umuhungu wiwe yakoze kandi uyu munsi twamye tuvugana ku telefone kandi yavuga kubijanye ndibaza umuntu atanga makuru umuntu umwe sinibuka gusa ubu sinibuka uwo yariwe ariko yavuze ati keri byariho nuko abanyamerika boga rimwe mu ndwi bagasenga buri munsi ariko yavuze ati ubu boga buri munsi maze bagasenga rimwe ku ndwi nizera ko nohitamo gusenga gato ariko byerekana gusa ingene twa kuye iki gihugu vya kigendeye gute haraciye imyaka nk'itanu nari muri Ohio kandi nariko ndagirisha igikorane hariya kuri mbega izina rya hariya hantu nakiriye nirihe nakigiriye eshato kwa rero nariko ndumviriza amakuru mu ihoteli kandi bavuga bati ishurwe ry'ukwikura ryapfuye kuri uyu muhingamo muri sentare ngaha muri Ohio abantu bo mu bwoko bwa amishi ntibizera ibyo kurungika abana babo muri aya mashuri ya leta bafise amashuri yabo bwite rero muri iyi micungararo y'ahantu hanaka aho bari nta shuri rikuru bari bafise ni itegeko rya Ohio na Indiana ndiba ni itegeko ry'igihugu yuko abana bose bategerezwa kuja ku ishuri gushika bakwije imyaka 16 rero uwo mugabo yari afise abana babiri umuhungu w'umukono umukobwa batari bafise imyaka 16 kandi baranse baba kubarungika mu mashuri ya leta aho bigisha inyigisho za Darwin yuko umuntu yamutse ku karema ngingo kamwe aba inkende icyo ari cyo gusa ni inkende y'icubahiro kandi rero ibyo ntibavyemera kandi ntibazoreka abana babo ngo bavyumve nuko sentare irabarengutsa kandi uyu mucamanza mutoye w'umunyabwenge yirarira yabwiye uwo muse n'wabana na nyina wabatama n'imishatsi yiwe moyo ukuntu yambaye isarubeti yavuze ati mushinga ntahiye leta yawo hiyifise itegeko rivuga ko umwana ategerezwa kujya ku ishuri gushika kwije imyaka 16 none ati wanse kurungika abana bawe wishuri iki yavuze ati nyakubahwa mushinga ntahe nubahiriza amategeko y'iki gihugu ciza nkomokamo yavuze ati ariko twaje ngaha mu myaka yaheze abasokuru bacu kugira ngo turonke umwitegembyo wo gusenga kandi nico gituma turi ngaha kubwo umwitegembyo wo gusenga idini ryacu ritwigisha ko tutizera ko dukomoka ku nyamaswa kugira ngo tube abantu ivyo twizera ko twaremwe mu ishusho y'Imana kubw'ivyo kurungika abana bacu mu ishuri ryigisha uko birwanyu kwizera kwacu kubw'ivyo nta shuri rikuru dufise ngaha abana bacu babojamwe kandi si uko tutabubaha turubaha ivyo mwizera ariko kubwacu ivyo ntituvyizera kandi ntidushaka yuko vyigishwa abana bacu yavuze ati murungikana abana banyu ku ishuri canke wewe n'umugore wawe muzomara imyaka ibiri mu ibohero rya leta yavuze ati ingingo yawe niyihe yavuze ati jewe na nyina w'abana tuzomara iyo myaka ibiri maze barahindukirira batangura gusohoka mu mucamanza wa kera ategerezwa kuba yarumvise acirwa ku iteka nuko aravuga ati mwibuke bibiliya yanyu ntivuga ngo muhe sezari vya sezari nuko se w'abana arahindukira ati n'imana uwo mugabo yari kwavuga amakuru yagize ati rero aho mwidegembyo nuko umucamanza avuga ati ndagukatiye imyaka ibiri yavuze ati rero umwidegembyo ishurwe ry'umwidegembyo ryapfiriye muri iyo sentare kuri uwo muhingamo kandi byarivyo byose abantu bo ku mugoko bwaba dankas cyangwa bwaba amishi bambe uko bo bari abantu biharije kose bitera ubuzima bwejejwe kandi nta hantu na hamwe handitswe nta hantu na hamwe muri Amerika ho bigeze bakiri ibyaha by'abakiri bato nta muntu n'umwe umwana n'umwe uva mu idini ryabo yigeze akora ibyaha by'abakiri bato bareke baba abantu biharije icyo bashaka cyose baretswe neza sindabakira ku iteka ariko mwumvirize ishugwe ryapfiriye hariya ako kanya ariko nko mu minota icumi ryasubiriye ku byuko mushingwa manza abantu bose basubije inyuma ibitabo byabo maze bavuga bati noneho turatanze imihoho ku kazi kacu kuko nimwarenga kuri ubwo burenganzira bw'ibwirizwa nshingiro bazorenga ku yasigaye mwarabonye wa munsi aho urya mutama w'umusenyeri w'umunyabwenge w'umumetodisti icyo yavuze kuri ibyo kuvuga rirya sengesho mu ishuri iryo ntiryari isengesho rya metodiste uwo musenyeri yari umunyabwenge bikwiriye kugira ngo abimenye uwo wari wa murwi ubonyaho bashobora gushika kugira ngo bategeke isengesho rinaka mu mashuri namba borenze kuri ibyo borenze kurindi tuba bishoboka bariko bagenzura ahantu hose bashobora ntimugire ikibazo bazobishikako kubw'ibyo dushaka umusaraba turashaka Kristo ubu mu gihe tubishoboye ntimwandukizwe n'abantu nkumbure bashobora kurungikwa uruvange rwinshi kurushiriza ntimwandukizwe n'abantu bazoba imashini nziza yo kugenderamo canke inzu nziza yo kubamo ngo mugurishe ubusamuraga bwanyu bwo muri Kristo ntimubikore muraba ibyo muri ko murakora igihe cyose muri mukurikire uwo arongowe kandi ashigikiwe n'Imana uwo muzi yuko Imana iri kumwe nawe ntimukurikire ukwandukizwa kubi ego nibyo ntutegereze gufata ikibanza cy'ubundi iyerekwa ku rusengero yabonye Imana ishyizwe hejuru ku ntebe y'ubwami Imana yashyizwe hejuru rero murabona umwami ko yari yatanze akarorera imbere ya Yesaya kandi Yesaya yabonye ko uwo mwami akimara kuva mu guhamagarwa kw'iwe Imana yamuteje imibembe hanyuma Yesaya ariyumvira ati nkora iki Uziya yari yapfuye yari yishimikije cyane ukuboko kwiwe kandi yibwira ko yagiye yari gukora iki ubuzima ubwabwo bwari bwaheze kuri we hafi ku bw'ibyo n'iki uwo muvugishwa akiri muto yakoze yamanutse mu rusengero kugira ngo asenge yikubita hasi kuri ya rutarara semerera rimwe na rimwe Imana irareka ibyo twishimikije bikadukurwako rimwe na rimwe irareka indwara ikadutera irareka uguhemukirwa indwara z'umutima bikadutera rimwe na rimwe irabikora kugira ngo igushikanaho wo kwandukizwa n'ubutumwa bwiza muba abanyabwenge bikwiriye kugira ngo mubucakire ntimubi bicucu bikwiye ngo byo kugendera kure yabwo itegereze Yesaya yari azi yuko yategerezwa kubona ikintu gitandukanye none yakoze iki yagiye mu rusengero yaraparitse ibiganza byiwe maze atakambira Imana mazaje jamu kwerekwa nuko amaze kuja mu kwerekwa abona Imana itari ku ntebe y'ubwami ava hasi ariko ishizwe hejuru cyane yo mana we impuzu yiwe y'igisaga yaramukurikira yashizwe hejuru mwijuru kandi abona imbere y'inyuma mu rusengero abaserafi baguruka yo mana we umuserafi bisigura abaturira ijambo abaserafi risigura uwo ari ruhande y'igicaniro mu bisanzwe abaserafi nibo bakiri ikimazi kandi beza umusenzi hanyuma bakamwereka Imana nibyo umuserafi akora rero uyu muserafi yari kiremwa cy'umumarayika kandi nibo bari ruhande neza y'Imana nyene ku gicaniro kandi bakiri ikimazi byerekana ubutungane bw'Imana yuko icyaha kidashobora kuza mu nyonga ziwe kiretse cyahongewe murabona kandi abaserafi mwibuke mu bihindwi by'ishengero ukuntu barinda ubutumwa bwiza umwe kuri buri ruhande mwibuke twabafashe inyuma mu itongo rya Edeni bafise inkota za kumuriyo bahagaze hariya barinda igicaniro kandi Yesaya urya muhanuza hambaye aho yaja muri mpemu yabonye ubwa mbere Imana yicaye hejuru rwose mu ijuru hejuru y'umwami wari we wese wo ku isi yavuze ati nabonye umwami uhoraho yicaye hejuru kandi ashyizwe hejuru rero yabonye umwami ukuri kandi bisaga by'impuzu ziwe byaramukurikira kandi yabonye abaserafi baguruka baca mu nyubako bari bafise amababa bapfutse ku maso yabo amababa apfutse ibirenge byabo kandi bariko baraguruka bafise amababa babiri kandi bariko barasemerera bati weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo mbega mbega umuziki mbega umudiho uvuga uti bategerezwa kuba barabivuze ubuhoro buhoro bati weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo yesaya yavuze ati igihe bavuga amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa n'ugusemerera kwabo ntibari ko baravuga gusa weru weru yo mbega ijwi rero yavuze ati kandi amatanguriro y'imiryango anyiganyizwa n'ugusemerera kwabo bari ko barasemerera ibyo byaremwe by'abamarayika bahagaze hafi iruhande y'imana basemerera bati uweru weru wera niwe umwami imana nyenungu ubushobozi mbega iyerekwa yo mana we raba ubugira kandi yesaya yari yarishimikije ku kuboko kwa Uziya amaze amubona hafa ku munsi y'urubanza rw'imana hanyuma rero abona ibi byaremwe byera byari hafi y'iruhande y'imana abaserafi basemerera bati weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo hanyuma abo bamarayika bera bipfutse mu maso abamarayika bera bipfuka mu maso habo hera mu nyonga h'imana yera none bicuriki kuri twebwe rero yo mwe bw'abametodiste n'ababatiste n'abapresbiteriyani n'abapenegote turi bande mugihe abamarayika bera banyegeza mu maso habo hera munsi y'amababa kugira ngo bahagarare mu nyonga z'imana mugihe abamarayika ikiremwa mu by'ukuri kirengeye abamarayika abamarayika ntibahagarara hariya abaserafi bonyine bari hejuru y'abamarayika kandi mana ni yera cyane gushikaho bipfuka mu maso mu nyonga h'imana yera rero ikintu cyonyine bashobora kuvuga cyane uweru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo ukwipfuka kudasanzwe kuri bo ko guhagarara mu nyonga z'imana mbega dukeneye icyo twipfuka ubwoko ki bategerezwa kuba bipfutse ndashaka kuvuga ibi ubunyene amaraso ya Yesu Kristo arahagije murabona Kristo ntiyigeze apfira abo baserafi oya oya ariko bararemwe ntiyigeze apfira abamarayika yapfiriye abanyabyaha yigeze apfira abantu bera yapfiriye abatarabera uko uzokwiyumvira uko yuko uri uwera ntiyigeze gukorera icyiza ariko iyo utahuye ko atacu uri cyo rero ya yaragupfiriye iyo utahuye ko atacuri rero we ni uri umwe mu bo yapfiriye imana ni yera hose nta kintu na kimwe kuri we atari ukwera nta kindi nta gatozi rero reka turabe ajya mababa akanya gatoye tubona yuko amababa abiri yayapfukisha mu maso mana we yiyumvire n'abamarayika bera bipfuka mu maso habo mu nyonga h'imana yera kandi ikintu cyonyine bashobora kuvuga cyari weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo weru weru wera niwe uhoraho nyene ingabo kandi twabwiwe ko basemererwa umurango n'ijoro iyo niyo ntambwe ya mbere ku mana kuva hasi umurango n'ijoro badahengeshanya none mwiyumvira ko tugira urwamo rwinshi mbega wiyumvira iki amamiliyoni yabo bakijije intebe y'ubwami n'ijwi ryanyiganyije inkingi z'urusengero mu gihe umwe wenyine muri bo yase ati weru weru werwa murazi ijwi ryiwe ryanyiganyije urusengero mu gihe amamiliyoni bo muri bo basemerera bakikuje intebe y'ubwami bati weru weru wera niwe uhoraho nyene ubushobozi hamwe n'amababa apfuka mu maso habo amababa apfuka ibirenge byabo hari amababa uguca bugufi ukubaha yo mana we ubuntu ubu nta bupfaso ni chanku kubaha kukini cyari cyo cyose kivuga ibyerekeye kugororoka uvuze ibyo kugororoka witwera wikumbagaza hasi nta bupfaso ni nta kubaha imana abantu bayo canke ijambo ryayo none uyu mugwi uzohereza hehe nibaza yukuru mukuri bene ubiku ukubisa umusumari ku mutwe none mwana ego bisa nabyo ni hehe uyu mugwi utubaha uzohereza none ni hehe uyu mugwi utubaha uhereza nibyo nibyo abo batagira kubaha na gato kumana Murazi uko byahora iyo umugore cyangwa umugabo bavuga yuko ari abakristo abantu barabyubaha ariko uno munsi bashaka gusa kubona ukuntu bashobora kubyitwenga kubitwenga murabona murabona umugwi uteye isoni muramana we kuki murazi ibyo ari byo hariho impamvu ntibategera yuko uko ari ukuri ntibategera iby'imana ntibikunda yuko bibiliya ivuga yuko abamarayika b'imana bashagaje impande zose z'abamwubaha ntibaza gusa no kubagenda bashinga mahema yabo hasi amina abamarayika b'imana bashagaje impande zose z'abubaha izina ryayo baguma hariya ku murongo no mu icoro wa mwene data w'umutama w'umwirabure yaririmbye rwa ruririmba abamarayika baguma bandinda ati umurango wose ijoro ryose abamarayika baguma bandinda ibyo ni byo murango unose n'ijoro ryose abamarayika baguma bandinda
All day and all night, angels keep watching over me. Jesus said about
Yesu yaravuze ko abo batoya ati mwirinde nimukengere n'umwe muri abo bana batoye ndababwira yuko mwijuru abamarayika babo bama baraba mu nyonga ha data wo mwijuru murabona bama bashagaje iruhande babarinda kandi nta nubwo bizera ibyo abantu batubaha imana tugiye kubishikira icyari cyo kubaha imana nuko tubaha imana mu gitondo umwami abishatse rero murabe nta nubwo bizera ibyo barataye ubwenge ukubaha kose ubupfaso ni bwose kandi yamara bajya ku rusengero umugwi abantu batubaha kuruta abandi babaho nibo bajya ku rusengero ibyo ni byo umudandaza ashaje w'inzoga za magendu canke uwenga inzoga batebe mezimewe zitemewe n'amategeko aja mu ibarabara cangaho kandi hafi aborewe umubwiye iby'ubwama zohagarara amaze akubwire bamwe muri abo bamase kubya kera bitwa bizera abanywanyi b'ishengero bazogutwenga imbona nkubone kuko utari uwo mu idini ryawe ibyo nibyo atankeka ntibubaha wiyumvira yuko utegerezwa kuba mu nyonga hawa umuryango wabo canke rero ntukiba mu ruhande na rumwe rw'ibarabara hamwe nabo murabona uko n'ukuri ntibubaha rero abamarayika iyo bari mu nyonga h'imana bari mwizera ibyo Dawidi yavuze mwibuke twari dufise ngahara heza amajoro make igihe nariko ndigisha kintu kimwe kandi yavuze ati Dawidi yavuze ati nashize uhoraho imbere yanjye iminsi yose kubw'ibyo sinzonyiganyizwa byonge yavuze ati rero ni nakora ibyo umubiri wanje uzoba ahatagira inkomanzi ego mugenzi kuko ndazi icyo ntazore ku bugingo bwanjye ngo buje ikuzimu kandi ntazokundira uwera wiwe ngo azabore kuko umwami yama imbere yanjye ahuja hose shiraho imana namba umuntu ashavuye maze agatuga gutuka shira imana hagati yawe nawe namba umuntu akwisa uwera yikumbagaza hasi shira hagati yawe n'imana namba umugore ashavuye shiraho imana namba umugore ashavuye shira imana namba abana bakugoye shiraho imana murabona icyo wakora cyose shiraho imana namba dawe na mawe bagukubise agashi maze bakagukebura shiraho imana mwibuke icyo imana yavuze kuri ibyo toza umwana indero akiri muto murabona mwame mwibuka shiraho imana imbere yawe kandi uzogira uguca bugufi ku mana kandi uyubaha ibyo nibyo rero itegereza amababa abiri yapfuka mu maso hiwe kandi amababa iyo bisigura ibyo bisigura uguca bugufi imbere y'imana kunama upfutse mu maso hiwe rero ntidufise amababa namwe yo gupfukisha mu maso yacu twunamika umutwe wacu ku birenge byiwe twunamika imitwe yacu maze tugasenga duciye bugufi twubashe mugenze mu bitahure kandi amababa abiri yapfuka ibirenge byerekana uguca bugufi n'ukubaha nka Mose mukubaha kuko Imana yari yamubwiye ko yari ahantu hera yambuye inkweto ziwe murabona ko yakoze ikintu kinaka ku birenge bye Pawulo mukubaha Imana yaciye bugufi igihe umumarayika w'umwami yazi imbere yiwe inkingi y'umuriro yaguye yubamye ukubaha Yohana umubatizi yari afise uko kubaha igihe yabona Yesu aje yavuze ati simbereye gukora ku birenge byiwe murabona ibirenge byerekano kubaha murabona yo menya neza hano hari ikintu kimwe gusa utegerezwa kumenya ukuri mbuko uri mburakimazi namba ushaka gushika ahantu uri kumwe n'Imana wigire muto y'ibyukuri ntiwishire hejuru nkawuziya yari injiye kandi avuga ati ndakora ibi uko biri kose naho ntibikuraba bikubibwira murabona byamusaba kwishisha bugufu bwiwe nyine ego bakozi ba Kristo marira niyo kwigeza afatwa n'imibembe oya ndazi icarico igikorwa cyanyu Imana yarabahamagaye n'igikorwa cyanyu bandanya rero mugikore bagenzi mparira gose iyo abireka hano muri iki gitabo habari inyandiko itandukanye ariko igihe bamukosora yarashavuye urakosora abantu kuvyerekeye ikintu kinaka canke babwira ivyerekeye amakosa bakora baca bava mu ishengero ntibashaka genda ku muntu munaka uvuge ko abagore botegerejwe kugira imishatsi migufi yemwe nzo genda hana wo bashobora kugira imishatsi migufi umufasoni yagiye hano haheze igihe narungitse umufasha wanje twari mu gikorane ntiyashobora kuronka umwanya wo kwiyoza imishatsi rero namubwiye agenda aho bategurira imishatsi hamwe hariya hanyuma yiyogesha imishatsi yara giye kandi umfasoni ntiyigeze amenya igihe ingene bategura imishatsi yiwe yazingiriye hejuru y'umutwe wiwe yemwe yavuze ati sinigeze noza imishatsi y'umuntu n'umwe w'imishatsi miremire rero ntibazi na kimwe kubyerekeye ibyo ntabyo nzi yo mana we murabona ntibazi namba ibyo ari byo kubera iki ni kubera intege nke zo ku gicaniro bicaye munsi nibyo rwose intege nke zo ku gicaniro batu batabwira uko batavuga ukuri bagiriranira imyumvikano murabona byiza mushobora byoshobora kuba byiza iyaba wo byumvise rero uvugishije umwe muri bo bazohaguruka kandi bavuze urwamo hanyuma bavuge bati sinzosubira kumviriza ubugira kandi uwo wera yikumbagaza hasi murabona bandanya uziya uko n'ukuri y'imibembe yemwe n'opfuma ngiri imibembe igihe cyose aho akugira ubwo bwoko bw'imibembe ibyo n'imibembe y'ubugingo murabona igihe uhagurutse kandi ugasohoka uba neza rero wamye imibembe cyaha naco ni kibi kuruta imibembe n'imibembe yo mu bugingo uziya nkumbure yarapfuye kandi uryamana na base bibiliya niko ivuga akaba yarakijijwe kuko yakoze gusa ikintu kibi ariko igihe ugikora uziciza rero urama imibembe yo mu bugingo kandi rero nta buryo bwo kwinjiza ubugingo bwawe bw'umunyamibembe ibyo murabizi kubivyo rero mwigire batoye mwicishe bugufu bwanye imibembe y'Imana imbere y'Imana mumenye nimwikakamishe ngo muturike raba mu byanditswe hanyuma mubone namba rukuri nababwiye umuntu umwe ntihaciye kinini bavuze bati mwene data Branham ndatahuye ko uri mu Yesu wenyine navuze nti watahuye amakosa murabona navuze nti sindi mu Yesu wenyine yavuze ati Yesu we ubatiza mu izina rya Yesu navuze nti ibyo ntibintuma mba Yesu wenyine navuze nti inyigisho za Yesu wenyine abatiza kukuvuka ubugira kandi sinizeye ibyo sinizeye yuko kubatizwa mu izina rya Yesu bikura mu bugingo bwa icyaha cawe ndizera yuko Petero yavuze ati ubwa mbere na mbere kwihana hindukira wavuze ikimenyetso hindukira hayihane hanyuma rero werekisiko wabatijwe ndizeye ko ku sinizera ko wavutse ubwa kabiri ari umubatizo wa mwemuyera si umubatizo wa mwemuyera ni ugusubira kuvuka ubugira kandi twavutse ubugira kandi kubw'amaraso akaremangingo k'amaraso kuva nshaka kuvuga ubuzima bw'akaremangingo kuva mu maraso urabatizwa mwemuyera mu mubiri ariko wavutse ubwa kabiri kubw'amaraso neza na neza wavutse ubwa kabiri kubw'amaraso ya Yesu navutse ubwa kabiri kubw'amaraso ya data kandi kubw'amwe wewe data wacu Kristo ego mugenzi ari kurabona ntitwizeye ibyo bintu kuko tubatiza mu izina rya Yesu Kristo nimutugire ba Yesu wenyine na gatoya oya mugenzi ego mugenzi Mose yicishije bugufu bwiwe nyene imbere y'inyonga ziwe igihe yumvijwe ry'Imana rivuga nk'uko rivuga riti kuri nkweto zawe rero Mose aruna makanda kuri nkweto ziwe n'ingoga urabona uko n'ukuri Paulo igiye urya muco wa mutura hasi yavuze ati Sauli mpigire iki yavuze ati urinde ga mwami ari hasi ninde yavuze ati ndi Yesu yankingiye umuriro ndi Yesu birakugoye gutera imigere yavuze ati mwami nkore iki yari yiteguye Yohana umubatizi yamubonye aje umwe mu bantu bahambaye rwose Yesu yavuze ko hatigeze haba umuntu yabyawe n'umugore yarahambaye nka Yohana kandi igihe Yohana yamubona yatahuye ko we yari muto rwose yavuze ati sinkwiye no kumwambura ibirato byiwe Amina. Buri gihe mumenye umuntu ahamba yicisha bugufu bwiwe wenyene inzira yo kuduga no kumanuka na ntaryo mwigire bato ubwanyu hanyuma imana igushire hejuru uwishira hejuru bwiwazo manugwa ari kwicisha bugufi atoshirwa hejuru yo mana ndakunda ibyo Mikire ubwanyu batoyi na ntaryo mube batoreka kuba bakuru ba muntu mutoya murabona imana niyo yonyene hagati yacu ari nkuru uri uko biri kose uko ni kuri muvuga minsi yose muti nishengero ryera n'abantu bera yo oya ni imana yera uko no kuri nishengero rihumanye n'abantu bahumanye byo nivyo nta shengero ryera ribaho ni imana yera mu ishengero s'abantu bera ni mpemu yera mu bantu rero ndukiriko uvuga abantu ari bariko bavara Mujerani, Mubanu, Amina, Ego Mugenzi, Kunishambo, Kukuri, Amina, Idgo, Yashi Sekun Humberu, Natumbi, Sego Mugenzi, and Davizi, Ugiza, Ego Mugenzi, Nifiza.
All right. Make yourself little.
Mwigire batoya. Yipfuka mu maso hiwe na mababa biri. Ukubaha yicisha bugufu kwiwe. Mugufu kibirenge byiwe rero ubwa gatatu. Yagurukisha mababa biri. Yakoresha ubwiwe abiri muri yo. Yarubaha imbere y'Imana yari yaciye bugufi imbere y'Imana. Sivyo gusa ntiyicara gusa hariya. Ariko yishira ubwiwe mu gikorwa. Yavuga ivyerekeye ishengero. Amina. Yabishize mu ngiro icyo cyose yarafise yari yiteguriye kujana nacho yego mugenzi ikintu cyonyene yashobora kuvuga cyari uweru n'umwami imana nyene ngushoboze ariko yishize ubwiwe mu gikorwa nibyo uko n'ukuri atangura gukora ibyo nibyo shengero rikeneye iri joro n'ubwambere kubaha ikintu gikurikira kwicisha bugufi hanyuma ubishire mu ngiro yego mugenzi
He showed the prophet.
Yeretse umuhanuzi. Igihe yereka umuhanuzi. Inge nahagaze mu gishingo cy'abakozi biwe yaragiye gukora. Mbega uyu muntu yakoze iki? Uyu mumarayika uyu muhanuzi yabonye ijwi ryiwe rinyiganyiza inkingi mu rusengero. Igihe yabasemera. Uwera. Umwami nyine ngabushobozi. Kandi inyubako iranyiganyiga. Hanyuma arasemerera kandi bati. Uwera umwami nyine ngabo. Imana kandi nyubako iranyiganyiga Yesaya yavuze ati mbonye ibara umuhanuzi yaragaragajwe yavutse ari umuhanuzi mukuru wo muri Bibiliya rero yavuze ati mbonye ibara kuko amaraso yanje abonye ubwiza bw'Imana raba uwo muhanuzi yicishije bugufi bwiwe umuhanuzi umuntu ijambo ry'Imana riza ko ariko igihe yabona iyerekwa rishikijwe yavuze ati mbonye ibara kuko mpagaze hafi cyane gushikaho mbona munyonga h'umwami abantu bacu b'abanyamerika bagezweho bashobora kubona ibyo babishika rero bakagenda kandi bakabitwenga ego uko n'ukuri igihe yabona igerekwa rigaragajwe iyerekwa rikiki rishikijwe yo mana babariri y'isi iy'ikinyabyaha Igere kwari garagajwe yarasemereye ati mbonye ibara kuko ndi umuntu w'iminwa yanduye kandi mba hagati y'abantu b'iminwa yanduye nazimiye by'ukuri nta cyiza kiri muri jewe yemwe muvuga muti mani shimwe ndi umunywanyi w'aba presbiteriano methodiste batiste pentecoste sintegerezwa kwicara no kumviriza ibintu nk'ivyo mbega ubudasa kuri hehe iri hetandukaniro mwibuke uyu muhanuzi yahamagawe kuva akivuka yemejwe yatoranije rijwi igikorwa ciwe rero yariko ararondera ukuri kandi yari yabanye n'umwami yari yabonye ibikorwa by'imana bigaragazwa ariko igihe yabona iyerekwa mu kibanza cyo kwishyira hejuru yavuze ati mbonye ibara ndazimiye rwose ndabiriha ubu kuko amaso yanje abonye ubwiza bw'imana kandi turashobora kubona ubwiza bw'Imana hanyuma tukagenda impande tuvuga tuti umurwi wa bera bikumbagaza hasi abantu basaze ntibitangaje ko tudashikana hamwe mwibuke narababwiye igihe namanuka hano kubabwira ibintu kibinaka cyari byari gufasha abantu murabona ego dutegerezwa kubaha ibyo dutegerezwa gusa kugira icyubahiro cyose dushoboye igihe tubona neza iyerekwa rivuye ku Mana rivuga kandi turazi ko ari ukuri Yesaya yavuze ati mbonye ibara Ah.
In a building here tonight.
이게 우리 이게 누바키리 조로 장으로 모세. 장게 이키 자리서 조세레로 뭐요 기잡기 많아 보니 어머마라 이 카보가 가는 보니 키노 키나가 기겐다 겐다 간인다 이제 해주로 하리야 하니만 보니 많이 가라가 되네자 하니 뭐니 바라 코콘도 문 후비민 와 양두게 가니 바가티 아반 후반두게 라비 차시세요 베가 야코지키 예레 세예 사이 무한우지코 어머나 쇼보라 코모 모냐 추바히로 아 쇼보라 코바 오바 하모뇽가 지웨 유바 하칸디 이치시제 무구피 하니만 해라가 코라 이존 쿠리 탕구라 구코라 하와 무코레오 퀴리바 이기해 야보니 키누 키나카기 시체 메네다 테라피사 마바바바비리 야라기에 나요 부바나 부바야 제하리얌 퀴리바 야야 코보 쿠보마요 마지 안두예 하라키 바하리 라코 아리 퀴기해 야롱 히초 쿠뇨 키바쿠리아 소코 요구 겐고 야시세 무룸 붕기로 부바 나 부바 야부 겐고 무 겐짐 기라냐 쿠바와 위제헤헤 와푸예 이조빈 와쿠 이조빈 후엠베가 와피세 구테 창이 베구 지구테 콘피사 바가바 와탄 베구 지구테 이기타게 나네자 무리 제고 Beka wame nye gute kondi Umu kore umu nyama samaria kazi Beku ziguti bibinu Niji getza mubazi bibi wazo Yavuza ti mugenzi ndabo na kuri Umu hanuzi Tura ziko ige mesia zoza Azo tugiri binu nidyo yo Mana we Yami menye sheshwe nipja andi tswe Kandi yavuza ti ndazi Ige mesia zoza Azo tugiri bibinu Yavuza ti ndiwe Yami shize mungiro mubikogwa yagiye mu gisagara vuba na vuba uko yoshobora kugenda yavuza ati ingo murabo umuntu yambyiye ibintu byo nakoze mbega ntiyari yobari mesiya igihe nabona ukuri ntiyagerageje gutwara umupira ariko by'ukuri yamuhaye icyubahiro cyose kandi yaramushigikira rwose kubera ko yagiye mu gisagara yavuga ati nimutse murabe namba mutavyizera ingo tujane imana ishimwe niyumva nk'uwera yikombagaza hasi iri joro ego mugenzi mana we nimba Coin, we umfa, Uru, where we come back at the Hasi, re campe unge, e gomu genzi, dazi ko, we aru we ukuri, dazi ko, aringa, dazuo messia nyene, dazio mana nyenu o Christo nyene, arineza hano muri nubako, no yishaji shushe, muri di jorund, da shobora kubi be meza, amina.
I prove it to you.
Amen.
Amen.
Raburi ya mumarayika uhora hagaze hari ya mumfuruka neza hejuru y'umugabo yicaye hano izina ryiwe nti n'umupastori umushinga ntahe we avuye Virginia nivyiza afise indwara y'uruhagarara namba wizeye n'umutima wawe wose ushobora gusubira imuhira kandi ukize uravyize kaenda mugenzi nivyiza kende muhira kire indwara y'uruhagarara yawe uko n'ukuri hariho umuntu yicaye hari izina ryiwe ni Morian ava muri iri ni afise indwara y'urwo munda namba uvyizera mugenzi uravyizera sinda kuzi namba uvyizera iraza kukuvako igihe ikara ry'umuriro ryakora kumuhanuzi rikamugira uwejejwe bishoboka igihe ijwi ry'imana ryavuga riti ninde azojana natwe hanyuma rishuye arishura ati ndi hano ntuma jewe ntacyo bitwaye uko guhamwa uko ariko kose koba kumeze ntacyo bitwaye uko umusarabu wari wo wose wo bumeze ntuma mwami ndi hano ntacyo bitwaye abo kwa nk'ingene bangana bangahe aba barya n'abariya ntuma jewe nurya mesiya nyene ari hano ubunyene ndamubona bugira kandi amina niki urya mugore abishize mu ngiro afise amababa kandi atanguye kuguruka agiye muri mpemu vuba bwango igihe intumwa Petero igihe yatahura Imana mu ijambo ryayo umunsi umwe mu kiyaga yari yararoba ijoro ryose ariko ntiyaronka na kimwe hanyuma Yesu aza kuri we avuga ati terera urusenga rwawe ku rundi ruhande rw'ubwo bwato yaravuze mwami ndi umurobyi ndazi ingene baterera urusenga n'igihe batarutererera ndazaho ziri naho zitari ariko naraye ndaroba ijoro ryose kandi sinigeze ndonka n'udufi duto duto namba uvuze uti terera urusenga ndazi igihugu hariya haritariye ifi ariko kubw'ijambo ryawe mwami ngiye guterera urusenga yakoze iki yabishyize mu ngiro amina ngiki kidengeri cyuzuye amazi namba utarabatizwa mu izina rya Yesu n'umwanya wo kubatizwa namba uri umunywanyi w'ishengero ukaba utari ati mana kubwo mubatizo mpemu yera n'umwanya wo kubikora nibyo hisha mu maso hawe kubwo kubaha tuki birenge byawe kubwo kwishisha bugufi mazu pukame hanyuma ubishire mu ngiro namba utazi mana bishire mu ngiro igihe wa mugabo w'impumyi atashobora kubona igihe yavugana na Yesu hanyuma tora utwonda dusiga ku maso yiwe mazamuha gukira gukira igihe yakora yashize mu ngiro ya kwiragije ukumenyekana kwiwe ntiyagerageje gutera umupira ariko mwene data yakwiragije ukumenyekana kwiwe mu karere kose yakoze iki yashize mu ngiro igihe kimwe impumyi yarahumutse yavuze ati urya mugabo n'umunyabyaha nta n'uwo tuzi yavuze ati yaba umunyabyaha cyangwa atabawe sinzi ariko icyo nzi nuko nari impumyi igihe kimwe ariko ubu ndashobora kubona yakoze iki yabishyize mu ngiro icyo nicyo cyengero rikeneye gushyira mu ngiro dufise inyubako nyinshi dufise icyubahiro cy'inzi cyo mu isi dutegerezwa kubishyira mu ngiro amina yo kwiragije ubutumwa bwiwe mu mahanga ariho hose abantu ku munsi wa pentekote bari bafise ubumenyi buke bari bafise ubwoba maze baja mu nzu yo hejuru ariko umunsi umwe bakoze iki bagiye hariya hejuru mu kubaka kumukubaha ijambo ryiwe bafashe ijambo ryiwe byo iyo abantu uyu munsi bafata ijambo ryiwe rero boba babirishyize mu ngiro nimugume mu gisagara cy'i Yerusalemu 2049 muzoronka mpemu yera inyuma y'ibi isezerano inyuma y'ibi mpemu yera zobaza ko hanyuma muzoshingira intahe ibyo yakozwe n'intumwa 1:2449 havuga hati umve hagira ngira ndabarunga iki risezerano rya data ariko murindirire mu gisagara cy'i Yerusalemu kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru ikiringo kingana gute isaha imwe isaha zibiri icumi n'imwe amezi ane amezi atandatu bari mu nzu yo hejuru iki bahimbaza kandi batazira imana kugira ngo habe isezerano bari bazi yuko habyategerezwa kuza ngibyo bishire mu ngiro genda guhimbaza imana gushira isezerano rishikijwe murafise isezerano
Go to praising God till the promise is fulfilled. You got the promise?
Namba wizere yuko Imana ikazi ye kiza bishire mu ngiro namba wizere yuko igiye kuguhamagara ngo usohoke kandi ukaba umugumye ko bishire mu ngiro amina bishire mu ngiro ufise amababa abiri yakoreshe guma mu gikorwa yazungagize usubira inyuma n'ibindi mwami ndizera ntushobora gusemerera utuweruweruwera utigera uvuga uti mwami ndizeye bandanya gutyo amina bandanije bakora gushika hariya hejuru ijwi rivuye mu ijuru nk'igihinda cy'umuyaga w'inkomezi rero bariko barakora by'ukuri kandi babandanije bakora mwene data mukikanje ibyo tubona biriko birashika muri iyi minsi byotegerejwe ku dutuma dutangura gukora amina twotegerejwe kuba turiko turakuruka n'ukuri twicaye impande n'impande nk'uko umengo cyari ikintu kinaka kandi rero abantu bari bicaye impande bantu bapene ko tuhoraho azokora ikintu kinaka bavuga batimba ibyo ni byiza cyane yo mana we ntiwitegeretse rwose nk'abaserafi baba hafi y'imana uko n'ukuri intumwa iri hafi nyine y'imana wahindutse umwana wiwe hejuru y'igicaniro abaserafi bari ku gicaniro ariko wewe nk'umuhungu n'umukobwa gendana na neza mu nyonga y'Imana ntutegerezwa guca kwa padiri n'ibindi bintu byose n'umupatiri murabona neza na neza mu nyonga ziwe nk'abahungu n'abakobwa mwene data ndizera yuko dufise amababa arenga abiri amina turafise mpemu yera uko n'ukuri ariko dutegerezwa kuba turiko turakora mu cyubahiro no kwicisha bugufi atari mu gukora ngo utegereze ugusunikira ikintu ku muntu ariko hamwe n'uko kubaha n'uko kwicisha bugufi yuko twoshobora gutangura gukora yavuze ati ninde ari kumwe natwe twarabonye ukubaha no kwa nyene ubushobozi twarabonye inzozi zishika ibyo yavuze gusa igikorwa jewe nkora namwe muzobikora muzokora n'ibibiruta kuko ngiye kwa data twarabonye byinshi bishika gusumba ibyari byashyitse kandi rero twarabonye byinshi bishika mu gikorane kimwe n'ibindi bintu gusumba ibyari byanditse muri bibiliya n'ibyo byinshi mu bikorane bimwe gusumbya ibyari byanditswe mu myaka 33 n'igice y'ubuzima bwiwe uko n'ukuri nimubyiyumvire twarabibonye n'amaso yacu twarabibonye bishika twarabibonye bivugishwa biriyashyitswa twarabyitegereza ibi mu gihe impumyi abacumbagira bakene ibintu byavugishijwe byashyitse neza ku gihe Nivyana niwe mwene data ivyo byategerejwe kudutuma dutangura gukora no kwicisha bugufi hamwe no kubaha kuva mu bihe bya mbere bya Bibiliya igihingi y'umuriro hejuru ya Isiraeli kandi yigize umubiri maze abana natwe navuye kumana kandi subira kumana ubera Paulo yari yabonye maze acagwira mu maso hiwe uwigisha hambaye nka Paulo yigishije Gamaliyeliya kumbagaye mu mukungu gukandarira mwami 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 winde niteguye kugenda umuntu ahambaye icyo yari umunyambwenge kandi yicishije bugufi kuko yabonye inkingi y'umubiri ntituyibona gusa n'amaso yacu igenda genda hagati yacu ariko twarayironse mu buryo bw'ubu ibyo byategerejwe kudushira mu bikorwa turayibona ikora bya bintu nyene yakoze hariya irabikora nuno munsi isezerano rya data mana we nibiki biza kugaragaza ijambo kwerekana ko ijambo ari ukuri ibyo byotegerejwe gushira ishengero mu bikorwa ntimwibaza yuko ari ukuri yitwikira mu maso hiwe nabiri mukubaha abiri yatwikiriza ibirenge byiwe ukwicisha bugufi hanyuma abiri ajya mu gikorwa yagenda genda tangura ibikorwa rero twotegerejwe kuba mu bikorwa mu kubaha ijambo twotegerejwe kuba tubwira abantu ibimenyetso by'ukuza kwiwe biriko biragaragaraho ariho hose turabibona biva mu ijambo turumva mpemu yeraza tubwira ibintu binakagira shitse nta myaka irenga 20 heze neza muri iyi nyubako nyene yatubwiye ukuza kumukuru w'igihugu Kennedy yatubwiye neza ibyo shitse ukuntu abagore n'abandi bo mutoye kandi neza na neza icyo bobaye kandi twabimenye imbere y'uko biba kandi yatubwiye gusa neza na neza ibyabaye kandi ngibu no munsi rero hano hagiye kuzinama ishira hamwe Kama shengero kandi bose baja hamwe game byo tegerejwe gushira mu bikorwa ibyo ni byo ijambo ry'ikurindi nkuko yabivuze ryashitse neza ku bwacu byo tegerejwe gushira mu bikorwa nk'umuhanuzi twarabibonye itanguriro riza itwarabonye ibitanguririza mugwa ukwankwa kwishyira hejuru kw'amadini ata ibibanza byayo na nka Yesaya yahagaze hariya yari umunyedini nta mu ntango yishimikije umwami kuko yari umuntu mwiza ariko yabonye icyo kwishimikiza hikwiwe kwamukoreye kwamutereye kure ibihe byose kandi twarabonye icyo kwishyira hejuru kw'idini kwagize ishengero byakuye iryo dini ku rubuga rw'ihiganwa ibihe byose nimumbwire igihe kimwe ryahagurutse inyuma yaho kwiriye riri hehe dusubiza amaso inyuma muri kahize kandi tubone ishengero iryo ari ryo ryose ryaguye vuba na bwango ribaye idini ryaragwa kandi ntiryagaruka ubugira kandi Uziya ntiyagarutse mu ngoro kandi yari umunyamibembe iminsi yose yari asi yari isigaye kandi yahambwa ari umunyamibembe ko mugenzi rero umuhanuzi yabonye icyo yari yakoze yabonye yuko icuko kwishyira hejuru kwakoze iki twebwe turi hafi ya cyose nta muntu n'umwe ashobora kuza mu madini yacu adasutse umwe n'umuganga w'indwara zo mu mutwe kugira ngo arabe nimba urugero rw'ubwenge bwiwe rumeze neza canke rutameze neza ategerezwa kugira urupapuro rw'umutsindo rw'ikirenga ddd phd imbere yuko ashobora kuza kuganira natwe komite yacu ntizomwakira niyaba atabifise yo amana we abantu bo hejuru mu gihugu barake nimurabe imitugi igahezi igahagaze hafi y'ibibanza byacu ni za Kadirake na Likenbaka n'izindi twarabonye kirya kintu gipfa turabona ko cyapfuye kandi cyuzuye inguma nk'uko bibiri ibyita byuzuye inguma biranuka ibyo nivyo ndiko ndavuga mu buryo bwa mpemu murabona atua twarabibonye batakaza kwegamira no gucakira ijambo ry'Imana hanyuma bashira hejuru za nemera mbega twabonye byakoze iki byaragaragaje imibembe kutizera mana we yo mana we Uziya yagerageje gufata ikibanza cyubasizwe wiwe wigikorwa gisizwe inyuma y'amaze kugwara yaciye abona ko vya yakosheje kandi twarabonye aya mashengero agerageza gufata ikibanza cy'igikorwa cashizwe kwishyira hejuru y'ijambo ry'Imana baca bagira uruzazane narwo ntibazi icyo bakora nimushyira ijambo hanze imbere yabo ntibazi icyo bakora barakwiye twizera ko ibyo byari iby'ikindi gihe nibiki barazazaniwe ni gute ushobora kugumya igikorwa gisizwe cy'Imana maze uhakana ijambo ryayo ryasizwe ari ryo we ubwiwe mu buryo bw'ijambo ni gute ushobora guhakana ijambo ko ari ryo kandi rero uguma uvuga ko wasizwe na mwemu Ikintu cyonyene kizogaragaza ijambo ry'Imana ni mpemu yera ubwiwe igihewe mpemu yera zoza azofata ibintu bibyewe binyerekeye hanyuma abibereke nivyo ni gute ushobora gufata ikibanza cy'igikorwa cyashizwe hanyuma ube muri nemera cyangwa widini barapfuye ikintu cyo gukora n'ukugwa hasi no kuboro guti mwami mana ndumuntu w'iminwa yanduye ego mugenzi
yes sir
aya madina agerageza gufata ikibanza cy'ishengero ryera avuga ati twizera imana mushobora vyose umuremyi w'amajuru n'isi na yesu kristo umwana wayo twizera ishengero katolika ryera ry'iroma n'ivyo bindi bintu vyose twizera isangira ryera nizera isangira rya na kristo ego mugenzi nizera ko abera bari mu bwiza neza kandi nizera yuko dufise umuhuza umwe hagati y'imana n'abantu ego mugenzi gutuma umuntu yakira ibyo hano bibiliya irabivuguruza bavuga bati yemwe iyi ni bibiliya iyi ni imana ni yari jambo yari imana jambo yambaye umubiri abana natwe rero ijambo riri mu mubiri yacu ryigaragaza ubwaryo risizwe na mwe mu yeri gihe cyo kuja mu bikorwa byo nivyo ingaruka zigerekwa ku muhanuzi yo mana we bimutera kwatura ko yari umunyabyaha umuhanuzi yasizwe yavuze ati ndi umuntu w'iminwa yanduye ndafise amakosa narakoze n'amakosa ndanduye ubwanje yari umunyabyaha yatuye icyaha kiwego mugenzi byatumye umuhanuzi w'imana yatuye ako yari umunyabyaha icyo nicyo iyerekwa ryagize abafise impamyabushobozi z'ikirengaza DDDPHD baraza kubitwenga bishoboka ko bari mu barongozi b'ishengero rinaka mwumvise ibyo kardinali yavuze mu makuru no munsi yavuze ati harabigisha boko ukuza ku mwami kuri hafi yavuze ati neza tuzotegerezwa kwikura ako karwi dushaka idini ryunze ubumwe ryo ku isi yose gusa neza na neza mwebwe bantu ntimusinzire ubu ikintu kinaka kiri hafi kurusha uko muvyiyumvira uyu mugabo ameze neza nk'uwutazi Yosefu murabitsi kandi nimurabe ibyo biza mu buryo bw'amayeri bari no ngaha muri kirya kibanza cya nyuma aho bazokora ishusho yabyo mu gufata ishyirahamwe mpuzamashengero no kurivugisha neza nk'uko cya gikoko cyavutse no kuriha ububasha bwo guhama abantu bose b'imana kandi rizohindura ibihe n'amabwirizwa y'imana neza na neza gusa nk'uko ivuga murabona tubishikiriye dutevye twacerewe rino joro ariko tuzo murabizi uko vyogenda kose ego mugenzi byamuteye kwatura yuko ari umunyabyaha niki cyayo wavuze kuki iyo aba hari uwiyita ko uwo munsi bari kuvuga bati yemwe ndi umuntu ahambaye kanaka narumvise umusenyeri avuga ati igihe nzoshika mu ijuru murazi icyo nzokore yavuze ati nzoja kuri yesu maze ndamubwire nti murazi uwo ndiwe ndi musenyeri kanaka zovuga ati ego narumvise mawa kuvuga yavuze ati abantu bizera bibiliya bameze nk'abantu bagendagenda mu byondo ntumenye ibyo iyo uri kuraja ntiwiyumvire ibyo n'umurongozi wanjye nzokwigisha kuri ibyo ejo ku mugoroba ego mugenzi azobarongora ku ngorane zose mu cyo zocamwo mu bihomoka no mu misozi yose no mu biyayaho ariho hose iri azondongora njarutse uruzi rw'urupfu aminayo n'ibyo mugenzi azondongora igihe urupfu ruzozira sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanjye ego naho noca mu gitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya uri kumwe nanjye murabona nimba no kwisasira ikuzimu Dawidi yavuze ehuri yo amina yo no kwambara amababa y'umutwenzi nkaguruka yehuriyo yamari imbere yanje sinzonyiganyiga amina yo mana we nimufata amababa yiwe maze muce mu bikorwa ego mugenzi uyu muhanuzi yaciye aja ku gikorwa n'ingoga nawe nyene yaciye apfukama maze avuga ati ndi umunyaminwa yanduye rero agiheza kwatura haciye haza ugutunganywa utegerezwa kwatura ubwa mbere nkeneye ko kwitegereza gihe uyu muhanuzi mu byiyumvire umuntu yarashigikiwe n'ubutegetsi muhanuzi yemewe rera kibona rirya yerekwa rya mbere ntiyara bwigera yerekwa mbere yaho yabironka ukundi yari yumvise uburongozi bw'Imana kandi yari yagendera mu ijambo ariko ubu byari kwarukwerekwa kugaragara ca arasemera ati ndi umunyaminwa yanduye kandi aba mu bantu bose baranduye mbonye bara kuko mbonye ubwiza bw'Imana bugaragara kandi turabyitegereza gusa twari dukwiye guhunga murabona murabona ndi umunyaminwa yanduye yagiye mu gicaniro maze aravuga ati ndi umunyaminwa yanduye mwami nkoriki kuko nakubonye ugaragajwe ngaha nyene ndabona umumarayika inyiganyiza icyo kintu namubona avuga hanyuma ikintu gica kiranyiganyiga hariya mina ndizera ko mudasinziriyeyo mana we kivuga kuvuga hanyuma ikintu kirakoreka icyubahiro habaye iki rero tubona yuko yaturi cyaha kiwe hanyuma agiheza kubikora ijwi rihambaye ryari ryavuze ryaramanutse riguruka yatumye ibiganza byiwe afati ibimano akwatorikara arishira ku biganza byiwe araza arikoza ku minwa ya Yesaya maze aramuhumanura itegereze ntiyigeza murungika guca urupapuro rw'umutsindo rwa PHD ntiyigeza muha igitabo cy'amategeko yo kwigarika Imana yo yari kwirere kumuhanuzi yuko inkomezi zayo zugu humanura zaza zivuye mu muriro wo kugicaniro amina inkomezi z'Imana zugu humanura uno munsi si ukuvuga zanemera cyangwa kuba umunywanyi w'idini n'inkomezi zampemu yera n'umuriro zimanuka hanyuma zigakuraho umuntu ukutizera kwiwe kose amina inzira y'Imana yo guhumanura umuhanuzi n'umuriro sizanemera niko umuhanuzi yomenya kubijanye na zanemera agiye gukoreshwa n'Imana ijambo ryari rigiye kugaragazwa biciye kuri we kubw'ibyo ntiyashobora kumuha zanemera kuko yagumye kuri zanemera kubw'ibyo yatoye umuriro wo kugicaniro cya ahumanura umuhanuzi ukwatura ubwa mbere hanyuma uguhumanurwa n'umuriro ishimwe ry'Imana yo itegereze ukwatura ubwa mbere uguhumanurwa ubwa mbere kabiri igikorwa bwa gatatu amina nibyo ubwa mbere ukwatura ndi mubi ubwa kabiri guhumanurwa ugutsindanishirizwa ukwezwa n'umubatizo wa mpemu yerego mugenzi ukwatura ukwezwa ugutumwa nimugende mu isi yose mwigishe ubutumwa bwiza ibimenyetso bizokurikira bizera amina
going into all the world and preach the gospel, these signs will follow them that believe. Amen. After confession come cleansing, after cleansing
havuye ukwatura hakurikira ukwezwa havuye ukwezwa hakurikira ugutumwa mwigisha ubutumwa bwiza mukize abagwaye mutaravye iby'abantu bavuga amaherezo uyu muhanuzi mutoya yapfiriye mu ihamwa hahejeje kumu bamukataguyemo ibimanyu bakoresheje umusumenu mwibuke n'igihe Yesaya yatura yuko yari yihenze cyane yahora yishimikiza zanemera ziwe murabona yishimikiza umuntu ibintu byakozwe n'abantu yari yarabonye umwami yari umuntu ahambaye cyane yari umuntu asenga ariko yabonye yuko abantu bose bo bazotsimira murabona ariko igihe yahindura ibyo akarabaho hejuru maze akereka uw'Imana yari yaciye avuga ati ngomba kwihana ndi mubi zanemera zabo zakera ntizizosubira gukora kuko zaramaze gupfa no kunanirwa murabona barafashwe n'imibembe ariko nabonye ubwiza bw'Imana bugaragazwa zanemera ntizizoshobora kubyereka nazanemera ntizizoshobora kuvuga gutya zanemera ntizizoshobora kubikora muri iyi nzira bisaba ko Kristo abikora muri iyi nzira muri iyo nzira kandi akibikore yavuze ati rero nari naraguye mu cyaha cyane mwami hanyuma hagaca haza guhumanurwa hanyuma haza uguhumanurwa yo mana we nicyo gihahuwa humanuwe Yesaya igihe Imana yahagarariti ndi ninde notuma hanyuma ni Yesaya yavuze ati ndi hano mwami bari je gutuma umuhanuzi yahumanuwe yo ntimubona ukwandukizwa ntiwandukijwe na Martela ndizeye ko atari izina ry'umuntu ari ngaha ntimu ecagura amazina yaya cyangwa kwandukizwa k'umukobwa mutoya mwigana mu mashuri yisumbuye cyangwa amashuri y'intango cyangwa umubanya b'imbere ya nyamwa imishatsi yiwe kandi akambara amabutura ntimwandukizwe gutyo ntimwandukizwe n'abungere bakurikiza zanemera bahakana ijambo ry'Imana kandi bakaguha zanemera ntimwandukizwe gutyo ariko hagarara hariya gushika ubwiza bw'Imana bwururuke muri abo yuko ikintu kigenda kubw'ubwiza bwayo murabona yuko kigenda neza neneza ku imana yabivuze hanyuma usemerere uti mbonye bara mwami naraguye muca none mpumanura mwami mpumanura mu ntemu w'imana nzimimanuke ubunyeni gihe ikara rya kumuriro ryakora kumuhanuzirira mwetse ubwo kwera kubaha igihijwe ry'imana ryavuga riti ninde twotuma rero yarishuye ati mwigisha ndi hano tuma jewe yari yiteguye yari yabonye ikintego mugenzi uba amamiliyoni y'abari mu vyaha nibitera soni bariko barapfa umviriza marira yaba babaje kandi ateye agahindi hute mwene dati hute ubu barobe ishura ningo guti mwigisha ndi hano ikintu gitegerezwa gukogwa hariho hararengana kurushuko twiyumvira ese yerekwa ry'Imana ryo kwandukiza abantu kugira ngo bashobore kubona yuko ya mana nyene yari kumwe na Yesaya mwihema ryo nyene iri kumwe iri mu kibanza cera uno munsi iri mu kibanza cera cyampe mu yera ni mpe mu yera yari mubiri ubwa mbere ubu ni mpe mu yera igenda genda mu bantu bayo yiyerekana ko akiri muzima atari zanemera zapfuye ariko Kristo muzima uko yararejo n'ubu niko ari niko azokwa makugeze bihe bitashira yo Yesaya yagishuye ningo gati mwigisha ndi hano ntuma reka dusenge n'imitwe yacu yunamye igihe kara y'umuriro ryakora ku muhanuzi riramwezi uku kwera kubaho
When the voice of God
igihijwe ry'Imana ryavuga riti ninde notuma rero yarishuye ati mwigisha ndi hano bari je utuma twese hamwe vuga mwami wanje vuga mwami wanje vuga kandi nanje nzonyaruka kukwishura vuga mwami wanje Vuga mwami wanje Vuga kandi nanje nzokwishura nti mwami ntuma
That might be your neighbor.
Ubashobora kuba umubanyi wawe, ashobora kuba umugore mukorana, umugabo mukorana ariko bari ubu amamiliyoni yabari mu vyaha ni shirasoni bariko barapfa muri zanemera no mu madini. Yo, umviriza marira yaba baje kandi ateye agahinda. Ihute mwene data. Ihute kubarokora. Ihute ningo guti mwigisha. Ndi hano. Vuga mwami wanje. Vuga nabonye yerekwa rivuye ku mana naribonye rishika kandi nzonyaruka ku ubu yahejeje kuvuga vuga mwami wanje vuga mwami wanje vuga hanyuma nanje nzokwishura nti mwami ntuma Ubigihe imitwe yanyu yunamitswe ndibaza kuri uyu mugoroba nk'uko nababwiye nk'igitangura ndiko ndagerageza kwiga ikintu nibaza ko kizobafasha mwarabonye umuhanuzi yari umuntu ahambaye yavutse kubwi intumbero yo kuba umuhanuzi yasanze yafashe inzira itariyo yari yishimikije ukuboko kwa Uziya umwami yabonye ko adashobora kwishimikiza ukuboko k'umuntu birica n'icyaha ariko raba hejuru hanyu mubona Imana ibyagiye hejuru ku ntebe yayo itegereze Yesu yavutse ati ndi wa wunde nyene Look up there,
he said, I'm the same yesterday, today, and forever. Let him pick you
mureka kudugane muri mpemu birabe kandi ubyitegereze ukugene yari wa wundi ejo igihurya Yesaya mutoya yabona iyerekwa ry'Imana rimanuka ko mu ihema yari yiteguye kwihana ibi bibyiwe yari yiteguye kwihana yuko atakiza yakoze yoba yaciye aja mu mahanga rero yaciye akora ibintu byose bimeze neza none ibintu byose yari gushobora gukora ubwa nyuma yamatanijije igishingana yaciwe n'amaraso yiwe ndibaza yuko twari dukwiye kwiyumvirana kumwo uko twese ni bangahe bumva yuko washaka kuvuga uti umviriza Imana ivuge kuko mwoshaka uyuko mwombwiye Imana mutindi hano ntuma ni mutariki ibiganza byanyu ndi hano reka nshinge intahe urya agurisha mata nshingire intahe urya agurisha mata reka nshingire intahe kukora iki reka nkora ikintu mwami ntabwo nzaba umuvuga butumwa ntabwo nzaba kuba iki ariko mwami namba ndi umurimyi ngira umurimyi ashobora gushingira intahe umubanyi wanje w'umurimire kambe umurimi igihe ngurisha urubuto rwanje ushobore gushingira ntahe utunganye intetere kambe umurimi namba ndi u nimba ndi umugore reka nshobore gushingira ntahe umugabo akora mu byo gutega kaniriza kadoza bakoze reka nshingira ntahe gushyariza amatara nanu gushiri nugurisha ibinyamakuru reka nkore ikintu umwami reka nje mu kibano hanyuma mbone ubwiza bwawe muri mushiki wanje ari nga akunzu dukurikirana shavura canke kandi ari muca reka ndamushingira ntahe neza reka nkingirize ngiritse amaso yanje n'amababa yo kwicisha bugufi reka nkingire n'ibirenge byanje gutyo nyene reka nce bugufi mu nyonga zawe ariko ndungikana n'amababa yawe abiri mwami n'ingoga wa wundi muntu ndi hano ntuma bari je utuma akubwo kuba hareka rero twese duhaguruke hanyuma twishikanira imana nyene ubushoboza ari hano muravyizeye
the almighty is here You believe it?
Turi mu nyonga himana.
We're in his divine presence. Don't forget that.
Ntimubyibagire ubu. Ukubaho kwiwe kuri ngaha neza na neza nkuko byari biri mu byukuri. Ekera kuvaho nahagarariye ngaha nabonye ivyo neretswe bine canke bitanu byamaze gushika. Uko n'ukuri ni nk'abantu barenga babiri canke batatu bo muri rishengero ntaco navuze ariko kuri ngaha kwa kundi nyene ni byiza ubu ico dushaka gukora umwe wese nzira yiwe reka twihereze Imana. Tubona ibimenyetso bishika byukuza kwiwe guhezagiye. Yo kandi. Ehera bamababi y'umusuko. Ariko arasa n'ubwatsi bibisi ubutumwa bwiza bw'umwami bwagiye mu mahanga yose kandi turi hafi iherezo rishobora kuboneka uko n'ukuri sibyo rero mu munezero tuzokwerekana ubutumwa bw'ukuzuka kwiwe guhezagiye vuba ukuza kwiwe mu bwiza bukwire bwose rero nimukanguke mwebwe abera b'umwami kubera iki muryama kandi iherezo ririko riregereza twitegurire uko guhamagara kwa nyuma amahanga aratatanye Isirayeli itanguye ubu n'igihugu ibimenyetso abahanuzi bavugishijwe ko iminsi y'abanyamahanga iraharuye kandi yuzuye ibintu bibi murabona iva hakurya Samahanga gusa ariko n'amashengero garuka iwanyu mwebwe mwasanzaye umunsi w'ugucungurwa uregereje imitima y'abantu iri kwiragira ubwoba bamwuzuye mpemu yera tara ryawe ryuzuye kandi ehe raba umunsi w'ugucungurwa kwawe uregereje abahanuzi b'ibinyoma bariko barabesha bariko barahakana ukuri kw'imana yuko yesu kristo atari imana urabizi niko bari ariko tuzoca mu makanda y'intumwa kuko umunsi wo gucungurwa uregereje imitima y'abantu ifise ubwoba bawuzuye uwuze bawuzuye mpemu itara ryawe ryuzuye kandi ribona ehera abo umunsi wo gucungurwa hafi hanagura uwo mwotsi w'amadini hanagura iyo mibyiro y'isi amaraso ya yesu kristo arahagije kukwezi itegereze raba amatara yanyu yake fata ayo mababa hanyuma uguruke ku wundi n'ingoga reka tuduze ibiganza byacu ubu hanyuma tuvuge tuti mana ndi hano ntuma data uri mu ijuru ndakwihaye iri joro mwami hamwe n'iri shengero inyuma y'ubu butumwa bukomeye kandi bugoye ndi hano mwami ntuma ishengero ryanje mwami bashobore kunyegeza mu maso habo n'ukubaha bashobore akugira umwete wo kugurukana n'ubu butumwa n'ingoga ku wundi muntu bikore mwamubona boshobora gushinga intahe n'uburyo ryohe babe umunyu w'isi hamwe n'umuntu kiza muri bo mwami imana iki ni kimazi cyacu iri ni shikanwa ryacu ni kimazi cyacu cyo gukenguruka ibi ni byo twari duhamagariwe mwami turungike iri joro ku muntu yazimiye se twobinjiza mu ishengerejo ahariho hose se twobigisha inzira y'ubwami se boshobora gukizwa mwami kuko igihe kiragiye kurusha uko twobyiyumvira bishitse mwami ese twoba dushikamye mu mitima yacu nk'uko turiko turabivuga mwami fata itara ryako umuriro ryaka mwemu yera kure kuri altari Karuvariyo kora ku mutima wose w'umuntu iri joro mwami kugira ngo ntitubeje ariko tuvuga ukuri twakiri joro mwami nk'uko turi twese ntiturabavuga butumwa twese ntiturabahanuzi twese ntiturabavuga mu ndimi twese ntiturabakora ibitangaza ariko twese hamwe dufise icyo gukora twerekaho ari hoze mwami gushinga intahe kuririmba canke gusenga kandi nk'umukate ku mazi uzogaruka umunsi umwe w'ubwiza bishitse mwami turi hano Kurungi ke kubabanyi bachaho ariho hose kubagenzi bacu hanyuma tubabwira ugukiza kumukiza bishitse data duheza gira ubureka tuguruke mu mibiri yacu rino joro reka tubyuke hama tuze mu ishengero mu gitondo kandi se wovugana n'ubushobozi ejo kushikaho tuzosigara nibuye rimwe ntari takozwe ko aho umuntu wese azomenya kwinjira muri ibi twigishe mwana turarindiye twigishe mu gitondo ingere twoja kugwego rukwiye aho twoshobora kubaba hungu n'abakobwa b'Imana turakurindiriye mwami n'itara rya kumuriro giteguye gushirwa ku minwa yacu turarindiriye data mu izina rya Yesu
we wait on thee Lord with the coal of fire ready to be put on our lips we're waiting Father in Jesus name
ubu n'imitwe yacu icunamye ndaza gusaba umwungeraze kurangiza iri koraniro imana iguheza agira indizera kuzobonana namwe mu gitondo rero imana ibane namwe ikiza abarwaye n'abababaye muri twebwe rero igire umwumwe wese muri mwebwe numva nuzuye mpemu neza ubu ndumva mpemu yera ndumva ukubaho kuye ndazi ko ari ngaha ndazi ko ari ngaha ndamubona ndazi ko ari ngaha ndamubona ariko aragenda agenda rya nkingi y'umuriro niniya ubwiza mu gukayangana kubaho kwiwe ubumana bw'u kubaho kwiwe ukubaho kwiwe kwiteka rihambaye mana zigama aba bantu ntureke n'umwe azimire ndabigusabye ishimwe rihabwa imana.